mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ahantu ho gusengera Imana yateguye bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham igenekerezo rya 25 kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe 1965 i Los Angeles, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muze twunamike imitwe yacu akanya gato. Data mukunzi wa mwijuru, atankeka turabona kwibari bakwe ryo kuba hano uyu munsi muri iki gisagara cya Los Angeles, kandi hagati muri aba bizera abatoranijwe bahamagariwe kuva mu isi, abana b'Imana batandukanijwe muri iki gihe gihambaye tubayemo, munsi y'ibikizigiro bihambaye byo kugaragara k'umwami mukunzi wacu, umwami Yesu igihica arico cyose. Turagushimira kubw'ibyo mu mitima yacu ko twizera yuko azoza mu runganwe rwacu. Turamurindiranye igishyika uyu munsi, asangwa atari hano uyu munsi kandi tukazoba turi ngahe ejo. Tuzoba tumurindiranye igishyika ejo. Mana mukunzi, turasenga ngo iki gikorane kize kuba igikorane kidasanzwe. Reka bibe igihe kizotuma haba iterambere ry'ishengero kandi ibyo bizobe mu bitabo byawe byo mu bihe bidashira. Heza gira kigoro kose dushyira imbere Data. Turatahura ko dutsindwa bose tutari kumwe nawe. Ubw'ibyo rero dutegerezwa kukubwira umwami nimba dushoboye kubandanya. Kandi ibi ntitubishaka kubw'icyubahiro cyacu, tubishaka kubw'icyubahiro cyawe. Kuko ari cyo cyifuzo cy'imitima yacu, ni ukubona Yesu ahabwa icyubahiro mu bantu biwe. Kugira ngo dukomeze ukwizera kwabo umwami muri iki gihe urugamba rukomeye rwose twaje kubw'uyu muvyuro uri hagati yacu, ubwirukiro no kugubwa neza. Turasenga ngo uduhe ibyo bintu byose kuko tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Mwicare. Mwene Data Shakariane, mushiki wacu White, no kubagenzi b'umwami wacu Yesu Kristo, atankeka ndashima ko karyo ko kuba i Los Angeles ubugira kandi kugira ngo mvuge ubutumwa kuri uyu Yesu w'ubwiza ari we twese turi hano kugira ngo tumwige ko byinshi kuri uyu munsi. Niba ukwigora kwacu ego mugenzi, ikibazo kigoye bagenzi, iki kintu nti egikunda ko dukorera hamwe, yemwe ntibihaka bikora gutya. Mwene Data Shakare, ubu ibyo byumvikana neza kuruta. Nsa nk'umuntu mutoya, mfise ijwi ritoya kandi ariko mfise ubutumwa bukomeye buva ku mwami. Kurwanya kwinshi kwa Satani kugira ngo ambuze kubuzana, ariko turashaka ngaha, turabushaka ngaha uko biri kose. Turizera ko izobindwi ihambaye kuri twese. Nari nicaye hariya niyumvira inshuro zingahe mwene Data mukundwa Thomas White yapfuye, nta gukekeranya yavugiye kuri ya rutari nyene umukozi ahambaye wa Kristo. Nari nzi mwene Data White yanyambera icyitegererezo gihambaye igihe twabonana, hanyuma tukaganira. Ndibuka nk'umuvugabutumwa w'umusore yama igitabo ciwe cyiswe Amahoro yo kukira indwara. Ndakunda iryo zina, Mababa yo kukira indwara. Kandi turanezerewe kuba hano muri uru rusengero rwahebewe igikorwa cya Kristo. Imana ihezagira umupfakazi wiwe. Namwe bantu mwese mwa, n'ukuri ndazi ko namwe mumukumbuye. Narakumbuye ikiganiro ciwe igihe numva ko yagiye. Narakunda kumviriza ijwi ryiwe, yariko arasaza gato ariko yari afise ijwi ryiza rikomeye, kandi yari afise ubutumwa buva ku Mana, kandi ubuzima bwiwe burabandanya nga muri twebwe. Na hariya ku rubuga rw'igikorwa aho yarungitse ibyo bikoresho byose n'ibindi, ubutumwa bwiza buracabandanya kubera Thomas White. Ubugingo bwiwe buruhukire mu mahoro gushikiye. Tuzohura nawe muri kiriya gihugu cy'ubwiza, hatabura upfu cyangwa ubusaza. Turi nga kugira ngo tubandanye gushikiye cyacu kigeze cyangwa izuba. Izuka rikomeye rya bose aho Yesu azoba adukoraniriza hamwe twese. Rero ndazi yuko mufise igikorane hano, ndavyibaza muri iri joro, kandi bambwiye mu kanya gato koko mufise igikorane hano muri iri joro. Reka ndaza kunyarutsa uko bishoboka. kubera yuko mfese ijoro ryo kuwa mbere ijoro ryo kuwa kabiri ijoro kuwa gatatu nibindi muri yindi ndizera ko umwama zo duheza gira turaza gusengera abagwaye turaza kuvuga ubutumwa bwa Kristo ni yabishaka nibwa bari ubugombe bwiwe mu nkomezi zose zizuka ryiwe azotwemerera gukora kandi byazotanga byose byo gukora dushaka kubikora no mutima wacu wose kandi ndazi ko azoduheza gira hamwe twomwizera gusa Ebero kunyene imbere yuko twugurura ijambo kugira turisome ndashaka gusubira kuvugana nawe mu gihe twona mitimitwe yacu kandi rero dutekereje kandi tuziye yugo urutsazane rwaheze turazi yuko abakristo bose bazi yuko umwazi wacu akorera mu mpande zose ariko murabona ibi bintu nk'ivyo bishitse mukume mutekereje gusimana irazi byose ivyo ari byo murabona mugume hamwe mwese ishobora kuba yari kwirakora ikintu mushobora kuba ataco mu kiti kubu nyene reka tuvugane nawe data turasenga umungu uje ucecekesha ikiyaga ngumwami w'ubwiza w'ubushobozi Yesu aze yegera imbere ku ijambo ryiwe atwinjize mu bintu bishasha n'ubushobozi bwiwe no kwigaragaza dusabye ibi mu gihe dusoma ijambo ryiwe ese ryogirwa rizima mu mitima yacu uyu munsi kugira ngo dushobore kumumenya mu bushobozi bw'ukuzuka kwe kuko tubisabye mu izina rya Yesu amen rero namba mujya kuzingura mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe nshaka gusoma umurongo umwe cyangwa ibiri yo mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice cya 16 cyo gusubira mu byagezwe ukwezi kwa bibu bisigura ndamukitsa mutse mwame mu kugira gukuru mwitondera ibya pasika yo Imana yanyu kuko mu kwezi kwa Abibari uhoraho Imana yanyu yahenze mu ijoro akabakura muri Egiputa muze mutanga ibya pasika mu bihe uhoraho Imana yangu nyoko ikimaze mubikuye mu mikuku yanyu no mu masho yanyu mubitangira ahantu uhoraho azoba yashize murantunga ahantu uhoraho azoba yatoranije ngo hashire izina ryiwe ngo rihabe Ntimutse mugira imitsima yambiwe mu bikoza mutse mumara iminsi indwi murya imitsima itambiwe yavyo ariyo mitsima y'amagorwa kuko mwavuye mu gihugu cya Egiputa kibiriraho kugira ngo iminsi yose muzobe mukiriho muze mwame mwibuka wa munsi mwapfiriye mu gihugu cya Egiputa
And there shall be no
muri yo misu kwarindwi ntiyaze hagira icitwa umwambiro kiboneka mu gihugu cyanyu cyose kandi kukimaze muzotanga ku munsi wa mbere ku mugoroba ntiyaze hagire inyama zacu zirara ngo zishitse mu gitondo Ntimuze mutangira ikimazi cya pasika mu gisagara na kimwe mu by'uhoraho Imana yanyu azoba ariko ahantu uhoraho Imana yanyu azoba yatoranije ngo ashyireho izina ryiwe ngo rihabe azaba ariho mutangira ikimazi cya pasika ku mugoroba ku kirenga zuba aricyo gihe nyine mwapfiriye muri Egiputa bisa nk'uko dusubiriye kugira ingorane ndizera yuko nshobora kuvuga cyane kurushaho ni igisomwa gitangaje nifuza kuvuga kwa kanya gatoya kuri uyu muhinga mo ni kuri ahantu ho gusengera Imana yateguye rero ibi ntibisanzwe ariko nk'uko navuze inshuro nyinshi imbere yaho Imana kenshi iba mu buryo bwo gukora budasanzwe ahantu hadasanzwe ikora ibintu bidasanzwe kuko yo idasanzwe umuntu wewe ayizera akora ibintu bidasanzwe hariho ibintu byinshi twari twifuje kuvuga ku byerekuntu idasanzwe ariko ndazi yuko bose abayitsi bazi yuko idasanzwe ikora ibintu bidasanzwe rimwe na rimwe mu gihe kidasanzwe kubw'ibyo turizigiye uyu munsi yuko Imana iza guheza agira ibi uku gusoma ijambo ryayo n'igisomwa natoye kuvugana namwe rero icyo niyumvira yuko caduteye ingorane ngaha nuko baciye biriya byuma bifata amajwi hariya hejuru hanyuma baca umuyaga nkuba muri mikoro rero namba batabitunganya rero muraja kuvyumva uko biri kose Imana iraja gutunganya amajwi yacu kugira dushobore kumva igituma ashaka kuvuga kuri iki gisomwa kandi ni igihe cyiza cyo kubikora mu gihorane cy'abagwiza tunga ubutumwa bwiza bwuzuye nuko amashengero yose cyangwa menshi muri yaserukiye muri uyu mugwi amadini yose atandukanye kandi mbona kenshi yuko abantu duhurira mu ibarabara mu mabarabara makuru makuru mu ndege mu matereni mu mabisi ndababaza nti uri umukristo umwe muri bavuga ati yemwe ndi umumetodiste ndi umubatiste ndi umupresbiteriyani ndi umuruteriyani umupentekoti cyangwa ikintu nk'icyo bari mu muntu buri muntu afise idini yifuza guhagararira kandi ibyo ni byiza cyane guhagararirwa n'idini ariko byonge ikibi cy'ibyo ni uko umwe wese nuko umwe wese yiyumvira ko uyu mugwi munaka ari wo mugwi wonyine uzoja mu ijuru kandi ni wo wonyine wo w'Imana ihamagariwe muri byose uwo mugwi w'uwo muntu munaka arimwo nibwiye nti uyo muhinga mushobora kuba umwanya mwiza wo gutahura ibyo kandi nkumbure niyo mpamvu Satani abandanya yonona mikoro murazi ikintu cyose umuntu akora kandi nkumbure niyo mpamvu Satani abandanya yonona mikoro murazi ikintu cyose umuntu akora kizomukononekara ariko icy'Imana ikora ntikizokononekara kubw'ibyo kubera ari umwanya mwiza wo kubikora ikibanza cyiza cyo kubikora gutyo Imana idufashe kubw'ubuntu bwayo tuzogerageza gukora neza rwose tubivuge ko rero iki gisomwa kivuye mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe ntahura ko gusubira mu byagezwe nk'uko mfise ibyanditswe bimwe n'ibintu byanditse hano nahora nshobora kwiyumvira vuba ariko kupfa ndengeje imyaka 25 bugira kabiri birangora gutyo kubyibuka rwose rero nja mu cyumba hanyuma ngasenga kandi uko agenda mpa byanditswe ndabyandika kandi nkumbure n'isiguro rimwe na rimwe mu ntumbero yo kwibuka ibya ciye biza mu byiyumviro byanje igihe yabimpa gusubira mu byagezwe n'ijambo ry'ikigiriki risubigiura ibyagezwe bibiri ijambo gusubira mu byagezwe kandi Imana ifise ibyagezwe bibiri kandi kimwe muri byo ni cyagezwe cy'urupfu kitubwira ijambo ryiwe tubona ko igihe Eva atubaha ijambo ryiwe ibyo byazanye urupfu ni kimwe mu byagezwe byiwe umunsi uzokirya uwo munsi uzopfa kandi afise ikindi cyagezwe nacyo ni cyagezwe cy'ubugingo kubw'ukubaha asanga udakoze birya nabiriga bintu yemwe mugafata ijambo ryayo muzobaho kuri jewe ni kimwe muri bibiri navyo ni cyangwa urafata ijambo ryayo cyangwa kutubaha ijambo ryayo kimwe muri ibi byagezwe cyatanzwe ku musozi Sinayi hanyuma ikindi cyari icyo ni cyagezwe cy'urupfu kandi cyagezwe cyatanzwe ku musozi Karuvariyo aho icyagezwe cy'ubugingo cyatanzwe muri Yesu Kristo yari afise kandi amasezerano abiri yari afise isezerano na Adamu umuntu wa mbere ku isi kandi iryo sezerano riyo icyo risaba ni wakora iki na kirya nzokora iki na kiriya Adamu yategerezwa gukora ikintu kinaka mu ntumbero yo kugumya iri sezerano ari rizima imbere y'Imana yategerezwa kugendera mu nzira z'Imana gufata ijambo ryose ry'Imana ata jambo na rimwe aho nyanze ariko yaragize irindi sezerano kandi ryo ryari na Aburahamu iryo sezerano ntacyo ryasaba ariko ntacyo ryasaba Imana yahaye isezerano Aburahamu ati gisabwa atagisabwe na gitoya atagisabwe sinzokora ndafise naramaze kugikora kandi icyo nicyo cyagezwe abakristo bategerezwa gukurikiza si ibyo twikorera ubwacu ariko n'ibyo yadukoreye Kristo yaramaze gutangwa nk'ikimazi ntabwo ari azotangwa yaratanzwe n'igikorwa kirangiye yarabagiye harapfa arazuka duga mu ijuru yaragarutse mu buryo bwa mpemuyera rero ni igikorwa cyarangiye hamwe n'Imana Kristo atamenye icaha yabaye icaha canje akugira ngo mpagarare mu kibanza ciwe yafashe ikibanza canje nari muri wikaruvariyo igihe yapfa ngaho ntegerezwa gupfana nawe kugira ngo mbeho akugira kubera yuko icagezwe cicaha curupfu kiri mu mubiri utegerezwa gupfa kugira ngo wuzuyutse nawe ari kubudufisa ya majambo yose twoshobora gukoresha ibi bisomwa bihambaye twese tumenyereye byinshi muri byo nibigereranyo bihambaye vumu byanditswe ariko kuri uyu muhinga muduhanganye nibi yuko imbere y'ibi byose aracavuga ko hari ahantu hamwe gusa azohurira namwe imbere y'ibyiyumviro byacu bitandukanye twaragize idini ry'abayuda twaragize idini ryabo kwa muhamedi twaragize dufise ubwoko bwose bwa zanemera n'amadini amashengero n'ibindi ariko yamara imana yavuze ko hari ahantu hamwe gusa izohurira namwe aho hantu hose umwe wese avuga ati ahurira mu ishengero ryanje kandi nimba utari mu ishengero ryanje yo ntizohura nawe we utegerezwa gusa kuba muri uyu mugwi canke yo ntizohura nawe aho gusa canke nta handi zohurira nawe atari hariya ahubwo ahanyuma turabona ko ifisa ahantu hamwe gusa muze mutangira ikimaza ahantu horaho Imana yanya zoba yatoranije rero ifisa ahantu hatoranijwe ihurira n'abana basenga kandi ntibategerezwa gutangira ikimaza ahantu hahandi hantu atari aho hantu hamwe ahandi hantu hose ntihari gukunda yari ifise ahantu hanaka yari guhurira nabo kandi ahantu hamwe honyine niho ihurira n'ubusenga rero nimba ivyo ari byo dukwiye kwitonda cyane kugira ngo dukotore aho hantu nibaza ko bitubera byiza cyane yuko nk'abantu tuzi yuko turiko turapfa kandi tuba mu bwoko bupfa tuba mu gihe kiriko kirapfa tuba mu gihugu kiriko kirapfa munsi y'ibendera ry'urupfu kandi yisitegerezwa kurangira vuba ntishobora kubandanya cyane icaha ni kinini cyane birarenze ibyizigiro nta byizigiro bikiri ku isi yarabirenze nizera yuko mpemuyera ariko aragenya mu murima toru uyu hamwe n'uriya kuko igihe kigeze kure ubutumwa bwiza bwaravuzwe mu mahanga yose integuro n'ibindi byarabukurikiye ariko yamara ubutumwa bwiza bwabandanije ari bumwe rero ubu mu gihe cy'iherezo turabona ibintu ukuntu biba hariho imbura ihambaye mu bantu b'imana batoranijwe kugira ngo babone ikibereye kandi n'ahantu ahacu kubimenya rero si icyiyumviro cy'umuntu ariko kumenya ukuri icyo ari cyo ibyo bibiri yivuga ko ari ukuri kubera yuko hazoba harengeranye kuri twebwe umunsi umwe kandi nkumburuyo uzoba ari umunsi reka rero dusuzume neza iby'imana yavuze mwibuke iyo imana ivuze ijambo ntishobora na rimwe kurisubiza inyuma itegerezwa kwa miriya yindi ntishobora na rimwe kuvuga ikintu hanyuma rero ngo ivuge iti yemwe jewe sinashaka kuvuga ibyo neza na neza murabona ntigira itanguriro n'iherezo izi ciza ni kibi kuruta ibindi mu ntango tuvuga ibintu twibaza ko ari byiza kuruta ibindi hanyuma inyuma y'igihe tukisubira ko ariko imana ntishobora gukora ibyo kandi ikaguma ari imana nimba rero itagira itanguriro n'iherezo yo ntibikora kuko itanganye muri buri jambo ntiyigere ivuga ijambo ritari irihoraho ibihoraho byayo byose byari kumwe nayo mu itanguriro ibyumviro byayo ibigize none biriko biragaragara mu isi uno munsi gusa rero mwibuke ifise ahantu yateguye ahantu hamwe honyine izohurira n'abana bize era hantu ntihazohandi hose ntihazokunda mwibuke Yesu yavuze igihe yari hano ku isi abwira abantu benshi bari abanyamadini cyane beza bafise ubumenyi abantu bafise ishyaka ryinshi ku Mana ariko Yesu yababwiye ati musengere ubusa bigisha imigenzo yabo y'abantu nk'inyigisho mwibuke ukuntu abo bantu bubaha Imana n'ukuntu bari bafise ishyaka ry'Imana nizera yuko iyo duharura abantu bafite ishaka kuruta abandi b'iki gihe canke bahikirya gihe bari kugira ishaka kuturusha kure niyo kubijanye no gukurikirana imigenzo n'ibyagezwe n'ibintu barabikurikiza kandi bari bafite ishaka ryinzi ku mana kandi barizera imana ariko Yesu imana yihaye umubiri muri twebwe avuga ati munsengera ubusa Rero ntiyavuze ko batamusenga baramusenga ariko babikorera ubusa ikintu cyose rero cy'ubusa ntacyo kimaze nta cyiza gikora ntimukwiriye na rimwe kubikora kuko muba muri ko murata umwanya wanyu muri ko muratakaza impemu muri ko muratakaza akigoro kanyu gushika igihe tumenye ibyo dukora Vyukuri nimba Imana yiteze aha kwa hantu batungana nk'uko Yesu yabivutse mwebwe ni wagahore nk'uko so wo mwijura aragahore hategerezwa kuba hari imyitegura ahantu hanaka kandi yavuze ati nzohitamo ahantu abantu bazonsengera kandi nta hantu tuzona ahantu tuzohurira nabo kandi ubaho hategerezwa kuba aho hantu kandi dutegerezwa kuharondera tumenya hariho hanyuma tuje niyumvira ko dukwiye guhindukirira yo vuba igihe tumenya aho hantu tukareka ibindi bintu rero mwibuke Yesu yavuze muri iki canditswe nyene hano ndiko nasubiramo imigenzo y'umuntu irere iriba ipfa gusa ntidukwiye na rimwe kubikora hakenewe kuba ahantu hanaka yaduteguriye ikibanza kugira ngo dushobore kuza kandi gusenga guho kwakigwa rero mwibuke hanze yaho hantu hahiswemo naho woburi umwizi igwa kutubobwa urumunywanyi winyigisho zatangwe imbere uracasengera ubusa ndazi ko ibyo byumvikana nk'ibikaze ariko inyubako isa n'igiheze ntidushaka ko inyiganyiga reka tuyikomeze n'ubutumwa bwiza kugira ngo nimwahura n'abantu mwibarabara canke ari hose mwebwe ba Kristo muze mubafitiye inyishu mugihe bavuga bati yo ibi nibyo kandi nabonye aba bakora ibi nibyo bikora ibyatangiye kibi bintu byose byategerezwa gushika ariko hari wa hantu hateguwe n'Imana yonyene kandi aho ni abantu Imana ihurira n'ubusenga honyene rero umurongo wa kabiri gusengera ahantu nahisemo yahisemo iki aha hantu herekana ko ifise aho abantu bose basengera ahantu ahandi hantu n'ubusa kandi aha ndi hantu nyene yavuze iti nahisemo no kubashira izina nawe kuhashira izina ryanje nzohitamo ahantu ko nzohashira izina ryanje atahantu azosengera aha hantu azosengera rero ibi byerekana ko hari ahantu hamwe gusa hategerezwa kuba aho Imana yahisemo ntihashobora kuba hacu nta guhitamo dufise yaramaze guduhitiramo rero iby'Imana ihisemo ni byiza ndashobora guhitamo nabo ushobora guhitamo nabo iri ku Imana ntibishobora ihitamo neza rega niyo iri kwirasengwa kandi ifise aho ishaka ko abayisenga bahurira kandi dutegerezwa guhurira yaho niho nyonyene guma niho hantu honyene izo niho hantu honye nizobumviririza reka turabe kandi ahantu nahisemo uko bansengera nzohashira izina ryanje aho hantu yo rero reka turondere mu byanditswe aho hantu ifise izina ryayo reka dufise ibitutu n'ibigereranyo hose muri bibiri y'ibyo turabizi by'ahantu hatandukanye yahuriye n'abantu ariko se ahantu yahurira nabo uyu munsi kubera yuko bari igitutu gusa cy'ikintu kinaka cari kuza ahantu nyaho yategerezwa guhurira n'abantu ahantu ishengero itegerezwa guhurira naryo kandi hari ahantu hari ishengero Imana yasezeranye guhurira n'abantu ahantu kandi ikishura amasengesho yabo hamwe boza gusa aho hantu bakayisenga rero turabona ko hari benshi bavuga ko bafise ahantu izina ry'Imana riri ahantu habo ariko murabona nibo bashiramo izina ry'Imana hariho itandukaniro rinini hagati y'uko Imana ishira izina ryayo aho hantu nuko umuntu kanaka ashyari ishira izina ryayo hariya murabona dutegerezwa kwibuka ko Imana yavuze ko izoshira nashyize izina ryanje nzoshira izina ryanje aho hantu kandi aho niho bisemo kandi nahisemo kugira ngo abantu bansenge ibi bidutuma rero tubona ibikijiji by'igihe bituzana aha tubona Kristo isezerano rya kera ryose cyari igitutu cya Yesu muri Egiputa igihe hagira hicwe umwagazi wa Pasika kuko kurinda abantu turabona yuko Imana yari ivize ahantu hamwe ibwirizwa rimwe ntibyarabu kungene umuherezi yari umusore umusatsi umunyedi n'icyo ari cyo cyose waburi utegerezwa kubura ahandi ahantu hazwi abari hanze yaho hantu hose bararimbuwe utegerezwa kuba uri ahantu ahantu hateguwe rero twoshoboye gutakaza umwanya munini uyu muhinga mu musigura ibyo ari byo byobaye gusubira gusa mu byo tuzi uko niko Kristo yabaye igitutu muturorera umwagazi w'ikimazi w'intama w'Imana ukunge nutegerezwa gutorwa impfizi itagira agasembwa nukunge nutegerezwa kubagwa na bakuru b'imiryango nukunge n'amaraso ategerezwa kumijwa umuryango byose byerekana ukuza kwa Kristo kandi munsi y'amaraso yasesetse hari harahantu Imana yahurira n'ugusenga igihe umumarayika muri imbuzi yaca mu gihugu ndizera yuko twiteguriye gusohoka hanze ya Egiputa umwe muri ino minsi hanyuma twinjire muri iki gihugu cy'isezerano kandi iki ni igihe dutegerezwa kuja ahantu heza hanyuma tureke uku gutakariza umwanya ngaha ndi umupresbiteriyano ndi umumetodiste ndi umubatiste ndi iki ndi kiriya cyanjye ikindi usohoka muri ibyo hanyuma murondere aho hantu kuko hari urupfu ahantu hose hanze y'ahantu yatoranije urupfu ruzokubita isi neza na neza nimba tutari ahantu yewe yatoraniye ariko aho yategekanije urupfu ntirwohinjira nimba mwitegereza mu mwagazi w'ikimazi urupfu rwari rwaramaze kuhaca urupfu rwaraje aho hantu kuko umwagazi w'intama warapfuye urupfu rwari rwaramaze kuhagendera kandi rero aho urupfu rwatanguriye kugendera Imana yasezeranye yuko hobaye ahantu hayo hanyuma mu kuboneka kwiwe turabona rero icyo umwagazi w'ikimazi w'intama w'ikimazi wari icyo ahantu ubugingo hari kiriya gihe rero kubwanje ibi bihakana ibihari byose hamwe n'ukuboneka kwa Kristo akaba ari umwagazi w'ikimazi aho ibyo bihakana amadini yose za nemera zose imyizerere yose ubumwe bwose bw'amashengero bihakana icyo kintu uko ni ukuri kuko turabona ngaha ukuboneka kwiwe kuko we ni jambo ry'Imana ritandukanye Yohana igice cya mbere havuga hati ubwa mbere na mbere jambo yariyo kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi jambo yambaye umubiri abana natwe ubw'ibyo rero we ni jambo ry'Imana ritavanze ryambaye umubiri ryagaragaye kandi ukuboneka kwiwe ntitwoshoboye gushira ibyo ku ishengero iryo ari ryo ryose ku isi uno munsi idini iryo ari ryo ryose ntitwoshoboye kubishyira ahantu hariho hose hasa nawe kuko atari ko bimeze dushyira izina rya Yesu Kristo ku nyubakwa tukazita amashengero ya Kristo n'ibindi biriya cyangwa ibindi ibyo ntibiyagira uko ibyo ntibikora na gato ariko igihe Imana isize izina ryayo mu kintu kinaka icyo nicyo kibikora rero nta kintu na kimwe muri Bibiliya gisa n'amadini yacu y'ubu atari Babiloni icyo nicyo kintu cyonyine muri Bibiliya cyobaye gisa n'amadini yacu y'ubu amadini yiyunze kuko yubatswe na Nimrodi n'ubumwe bw'aba bw'agahato hagati y'abantu b'amadini kandi ico nico zanemera n'amadini yacu bikora uno munsi ubumwe bw'agahato winjire muri ibi canke tugushire hanze kandi rero turi ko aturaza nk'uko atubibona mu guho hatira abantu bose kuja hamwe mu bumwe buhambaye bwa yari ku kintu kintu cakozwe n'umuntu akane ntibishobora gushika ntabwo ari ubugombe bw'Imana sinteguro y'Imana naho abantu bagerageza kubivuga ko ariko biri sibyo ntibishoboka ntibyoshoboka gusa ko bibabyo Imana ntiyoshize izina ryayo mu kintu nk'icyo gihakana ijambo ryayo ni gute Imana ishobora kuba mu kintu gihakana ijambo ryayo bwite ntiyobikora rero turatahura yuko bida ahura n'ishenge rijya ryo ryose Methodiste Baptiste Presbyterian Pentecoste Katolika b'Abarotogotogse b'Abagiriki icyo ari cyo cyose byobaye sahantu wo gusengera Imana hamwe n'ibyo rero tureka Imana yo yasezeranyize hanyuma ibyemeze yuko ari ukuri ubwo nibwo buryo bwo kubikora nimba ikiri Imana iracyari Imana nimba yamyari Imana iracyari Imana kandi rero turabona iri dini ry'agahato ryibonekeza ubu kugira rishire utu tugwi duto duto twose mu bumwe bumwe mu bumwe buhambaye nk'uko tubabyita bamwe muri bo bizera ibabandi bizera biriya kandi bamwe bahakana ibabandi bagahakana biriya bibiliya yavuze iti babiri boshobora kujana batasezerani nibyo bashoboka dutegerezwa kugira umwumvikano kandi ni ku mwumvikano niki ese umwumvikano hagati yacu ariko dutegerezwa kugira umwumvikano ni jambo ry'ini Imana ibyo nibyo dutegerezwa kugirana umwumvikano rero turabona kandi ubumwe bw'agahato bwari buha buhagariyo n'imikwi y'abantu baburoni Imana ntishobora gushira izina ryayo mu kintu nk'ibyo ntiyigeze ikora kandi ntizigere bikora naho babigerageje babashize mu izina ryabo bashyira mu izina ryayo ariko si ibyo ariko dutegerezwa gutora aho yashyize izina ryayo kuko ariho hantu ahantu honyine yateguye kugira ngo abakristo baze hamwe n'abana bizera maze bayisengera aho hantu aho hantu hoba hehe rero ngira ngo tubishigire twoshobora gufata bibiliya yose kugira ngo dushikire ibyo ngira mvuge kuko abantu bahisemo ni muri Kristo muri Yesu Kristo ni mupfe muri we umwana wayo umwana w'Imana Yesu Kristo emwe mwavuze muti nagira ngo icanditswe kivuga ngaha yuko yavuze ko izohitamwa ahantu kandi kwizoshira izina ryayo aho hantu emwe muhungu yama umuhungu yama afata izina rya se nitwa Branham kuko data yari Branham umuhungu yamafata izina rya se nitwa Branham kuko data yari Branham kandi Yesu ko yaje mu izina rya se uwera Yohana 5:43 jewe naje mu izina rya data ntimwanyakira rero niho rero Imana yashyize izina ryayo munsi y'ikimaze cy'umwana wayo bwite aho ni hahantu honye n'Imana yateguye aho ni abantu bashobora guhurira n'Imana ni muri Kristo aho niho hantu yateguye nta dini nta nemera nta kindi kintu Imana yasezerani guhura naco ni muri Yesu Kristo gusa izohurira kuko niho hantu honye n'izina ryayo riri turumva ko Yesu nk'uko nkurikiza icyanditswe Yohana igice cya 5:43 yavuze ati nihagira uwundi aza mu izina ryiwe ubwiwe we muzomwakira turashobora kwiyungana nemera uwundi turashobora kwiyunga n'idini muzomwakira ariko iyo mwakiriye Yesu biratandukanye nihagira uwundi aza nzovuga ko ndi umumethodiste umubatiste n'umupresbiterian ibyo muzovyakira neza ariko jewe naje mu izina rya data nkora ibyo data yavuze ko nzokora ariko ntimwanyakira yavuze ati Yohana yaraje kandi yari afise icabona gihambaye ariko afise icabona gihambaye mu mana kuruta ibya Yohana yakoze kuko ibyo data yampaye gukora n'ibyo nkora amajambo yari yamwanditse kicyo yategerezwa kuba muri ico gihe kuba we yandi izina ryiwe ryari Imana Imana ifise amatazirano menshi Imana ni itazirano bwayo ya yita Yehova gire Yehova Rafa Yehova Manase bayita ishugwe rya Habasareti Gisharoni kirungu co mubiyaye inyenyeri yo mu gaturu turarufa omega itandure ni iherezo hanyuma data umwana mpemu yera aya matazirano yose ariko izina rya izina ry'Imana ni Yesu Kristo uwasizwe iryo ni ryo zina ryayo yari ifise amatazirano menshi ariko izina rimwe ryonyene kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu tugiye gukirizwamo turabona ko ari ukuri
Also this warning.
Hamwe nuko kugabishwa nako yuko igihuya zoza kwazoza mu izina ryiwe bwite. Methodist Baptist Presbyterian Pentecost nibindi muzo mwakira. Muzo kwifatanya nawe ariko Kristo ashiburirwa kure. Bashiburira kuri byo. Umuhanuzi yavuze dukurikirana izina ryiwe akanyagato y'umuhanuzi yavuze izina ryiwe bazomwita Emmanuel rero. Yesaya yavuze ibyo nko mu gice cy'indwi kandi muri Matayo 1:23 yavuze ati ibyo byose byabaye bityo ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa kwavugishwa nawe biboneke bivuga biti bazomwita Emmanuel isobanura ngo Imana iri kumwe natwe.
Emmanuel
kandi izina ryiwe yari Yesu. Imana iri kumwe natwe hamwe n'izina rya se yaje mu izina rya se hariya ni Imana yashyize izina ryayo mu mwana wayo. Aho niho hantu honyine mushobora kumusengera. Ahantu honyine Imana izokwigera ihurira namwe ni mururya mwana yagereranijwe n'ikimazi cy'umwagazi w'intama mu isezerano ryose bose bazana ibigereranyo by'icyo kintu kimwe yuko harya ahantu honyine Imana wenyine yabonanira munsi y'ikimazi cy'amaraso hawe. Hantu honyine yobo babonanira aho hantu honyine abonanira uno munsi si mu izina rya nemera cyangwa mu izina ry'izindi izina ryishyira hari ariko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Narabigereranije igihe kimwe nari umusore narumvise kenshi iby'imizimu by'amadayimoni ukuntu akora ibintu kandi namenye yuko namba hari Imana hategerezwa kuba idayimoni kuko Bibiliya yavuze ko hari idayimoni kandi we nibajije narumvise iby'imizimu nagiye kuri bamwe muri bo nabonye ko bari abahumbyi nta na kimwe cyabyo umugwe munini gusa wabyigana ariko nabonye ko hariho bamwe muri bo bari imizimu by'ukuri nagiye mu inkambi igihe kimwe aho umukozi w'Imana nanjye twagiye kubara bariya bari batugije ibimeza bayikura hasi kandi bari bashize ibirahuri bya whisky kandi bafashe iyo meza barayihindukiza bongera bayigarura kandi gitare cuguruka muri iyo nyubako impuzu z'abantu abari batidugije muri ico cumba yavuze uyu mupfumu yavuze ati ndabe kuhagira ubu ari wewe sayimanura abagabo babiri bavuze bati ndayimanura bafashe amaguru gutya maze bagerageza kuyigumya ntibabishobora yemwe iyo meza ye barayigumye ba rayaba yarabajugunyi ba takure ntugume wicaye gusa nambu tarigeruba umumisionare no kuba warabaye kurubuga ikintu chonye nuzi n'icyumviro gusa cy'idayimoni uravye hanze hari kuri abantu bagenda genda mu mabarabara ushobora kuyibona ariko iyo ira hari idayimoni atangeka ira hari kandi abantu basenga idayimoni imazi cyari cyo bakora basenga idayimoni mu bashengero bigisha ibyagezwe by'abantu nk'inyigisho zanemera n'imigenzo. Navuze uyu mugore yamvugirije induru maze avuga ati bambwiye kuri umuvuga mutumwa navuze ntindiwe yavuze ati rero nambaho yavuze ati wiyumvira kuiki kuri ibi navuze nti ni idayimoni nawe yavuze ati emwe rero namba ufise ubushobozi bwinshi bwose bikubite hasi navuze nti nta bushobozi na bumwe mfise namba nta bushobozi ariko ndinga nserukira umwe navuze nti Mami Yesu wavuze muri Mareki gice cya 16 tibo bazosenda madayimoni mu izina ryanje navuze nti rero kugira ngo umusabye wawe amenye nk'uko urugamba ruri imbere yanjye navuze nti ntegetse ijya meza ngo ikoroke mu izina ry'ishengero ryera maze iguma harya nyene navuze nti ntegetse ijya meza ngo ikoroke mu izina rya Data umwana namwe muyere iguma harya nyene navuze nti ntegetse ijya meza ngo ikoroke mu izina rya Yesu Kristo maze hakwa kuvunika amaguru ane yose iguye hasi abazose na madayimoni mu izina ryanjye ibyo ni byo izina rya Data yashyize izina ryiwe muri Yesu Kristo kandi muri we niha ahurira n'abantu kubwo gusenga muri we niho ahurira n'abantu kubwo gusenga madayimoni muri we niha ahurira n'abantu kubwo gukiza abagwaye muri we niho ahurira n'abantu kubwo gukiza muri we niha ahurira n'abantu kubwo gukiza kuzuza mpemuyera niho hantu honye n'Imana ihurira n'abantu ho gusengera. Rero tubona yuko Yesu yavuze akakuyuko ijambo n'izina Yesu risigura Yehova mukiza Yehova umukiza. Mwibuke ntimunze musenga uhoraho umurongo gatanu muze musenga uhoraho mu gisagara na kimwe mu byuhoraho Imana yanya zoba yabahaye mu gisagara na kimwe ntimuzo muhamusengere niko Imana yavuze ku murongo wa gatanu nga mu gusubira mu byagezwe ntimuze musenge uhoraho mu gisagara na kimwe mu byo uhoraho Imana yanya zobaha mujyabahaye ibi bintu nk'ibigeragezo tuzobishikako muri iyi ndwi umwami bigombye turabe namba Imana byo bisubira ko Satani tobisubirako mwitegereza ibaha ibi bisagara ariko ntimusengere uhoraho mu gisagara na kimwe muri byo kugoraho imana yanyu atazohurira namwe hariya ari ku mwami imana yato igisagara yato irembo Yesu yavuza muri wera Yohana 10 ni jewe rembo ry'urugo rw'intama ndi irembo we ni Yehova mukiza rero koshobora kubandanya ngaha masaha tubisigura ariko ndazi neza yuko mubitahura ku gukora kwanyu yuko mwakira neza kuri ni jambo rero ntituca kubandanya kure yawo mushobora kubishiraho ha mushaka hose ahantu hose muja nambara ukuri bizocana neza na neza ni jambo ryose ntimushobora kuvugisha bibiri ikintu kimwe ahantu hamwe n'ikindi kintu ahandi ntikinyuranye n'icyo yavuze bwa mbere bitegerezwa kuba bimwe igihe cyose ndiko ndagereranye byanditswe byinshi ngabo kuri ibi byonge nyene kuko mbona ko igihe kigiye kandi mushiki wacu n'abandi bafise igikorane ngahiri joro kandi dushaka gusengera bakwa ibyo kandi murabe biri namba bafise amakarata yo gusengerwa ntagikorane ni byiza ni byiza ni byiza rero reka tubirabe ni byiza ni byiza
There's so many infallible truths.
Twizigiye uko mwamaja guheza gira umupfasa niko byidutegerezwa kuronka iki kibazo kuronka uyu mwanya hari byemezo ese musiga yuko Yesu ari ico kibanza nirembo izina n'inzira yonye n'Imana yateguye yo guhuriramo no muntu mu gusenga n'inzira ukuri n'ubugingi irembo umuryango arufa na wome gitanguri hereza ishugwe rya habarasareti igisharon ikirungu cyomo kiya inyenyeri yo mu gatoroto arufa omega ni byose ibintu byose bishizwe hamwe ni byombi ibishitsi Nurubyaro kwa Dawidi nyenyeri kayangana yo muga turuturu muri we habu kunegesera ko umana mu mubiri aho twebwe turabahungu n'abakobwa b'Imana mu bumana bwi mu bumana bw'Imana yego nk'abahungu n'abakobwa turi mu muryango namba we uri muri wo ubu mbega twinjira gute ahantu ahambaye ho gusengera ico ni kibazo gikurikira mbega two kwinjira gute muri ico kibanza namba Yesu ari ico kibanza n'izina ry'Imana ni kibanza cyo gusengera mu Imana kandi ni ry'intama wenyine kandi rero dushaka gutora ingene twinjira muri we ubu asangura irembo uri mu irembo birumvikana winjira nk'uko mu muryango nk'uko twabivuze ku wundi munsi ibyerekeye cyangwa turi ko tufungura ibyo mu gitondo ku byerekeye intama ntoya tuvuga ko imana itazokugarura ubwe mu gihe itazoba yatoye ibyo iyo ntama ngo iyinjize namba mwinjije muhinduka umuryango muri umuryango w'imana igihe mwinjiye mu mana ariko ushobora kuba umuryango w'intama kandi uwo mu presbiteriano methodist bati umu pentecost ntushobora kubikora utegerezwa kwinjira muri Yesu Kristo yemwe muvuga muti twarabikotse tugiye kuraba ko twobikora rero ubu turaba icyo bibiliya ivuga tubona mu bakorinto ba mbere igice cya 12 bibiliya ivuga iti kuko muri mwe mumwe twese ariho twabatirijwe ngo tube mu bibiri umwe twabatijwe mu mubiri wa Kristo na mpe mu yerimwe ntimwa hungabanywa ntiwifatanya ntiwabatizwa mu mazi tukubatizwa mu mazi twabatijwe na mpe mu yera mu mubiri wa Yesu Kristo bega bimariki kingana gute iyo kingana gute igihe mwinjiyeyo gushitsa mwigenya na mwigenze naba abanyefeso kane 53 kandi nimugababaze mpe muyera w'Imana yabashiriweho kubimenyetso gushika ku muzi wo gucungwa harira nawe sinajewe niko rivuga ndiko ndarisoma ni byiza ushizwe ko ikimenyetso gushika ku muzi wo gucungwa gushika ku muzi Yesu atsoza kubera wewe rero mwiyumvira ntimukiri abandi muri icare mwe gica cyangwa ikigiriki na hano gisigurikire mwa gishasha wasubiriye kuremwa bushasha ubushobozi bw'Imana ukuza ko nawe ukaba waremwe icare mwe gisha gituma umuntu asanzwe umuntu wo muri mpemu n'ikintu cyose kugengwa n'ijambo ry'Imana nta yindi nzira mbega wovuga gute kuri umukristo hanyuma ntiwubaha ijambo ryayo mu kintu kimwe uwo ari we wese atubaha icyagezwe mu gice kimwe cy'ibyo yaciriwe ku iteka kuri ibyo byose uwo ari we wese Yesu yavuze ati umuntu ntatungwa n'indya gusa ariko n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana si gusa igice cy'amajambo ijambo ryose niko yavuze mu byashyiriwe Yohana igice 2:2 uwo ari we wese azokura ijambo rimwe kuri iki gitabo cyangwa azokungurira kuri we umugabane wiwe uzokugwa mu gitabo cy'ubugingo ntidushobora gukura kuri Bibiliya cyangwa kuyongerako gusa vuga ikivuga kandi mu Bakorinto ba mbere igice cya 12 havuga ngo kuko muri mwe mu mwezi ariho twabatijwe ngo tube umubiri umwe ubu nyuma yuko urumuyu muri umubiri abari mu munani rimwe havuga ati nuko rero none abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda batagendeshwa n'umubiri ariko bagendeshwa na mwe ngiki kibanza hatari ugutsindwa n'urubanza na kumwe namba utaja utajamu wa Methodiste Batiste ishengero ryaba presbyteri ari ho hose namburi muri Kristo uri cyare mwigisha kandi ntagigucira kwiteka muri wewe naho namba icyo nicyo kibanza cyo guhura n'Imana aho ni Imana ihura n'umusenga naho uhurira uharurwa nk'icyare mwigisha kuko wapfuye ku bintu by'isi nibazima muri we kubo ukubaho bukuzima kw'Imana kuri kumwe nabo umunsi kumunsi aba muri bo mu bihe byose ibihe byose byakurikiranye muri Bibiliya igihe umuntu yakora ibisabwa n'Imana yaje ahantu yateguwe mu ijambo ryayo ryanditswe muri iki gite Imana yagira uwo muntu kuba icyaremwe gishasha kandi ntiyagira ikimwagira murabe Yobu mbega ndabarenza urukwa mu buryo mvugira muri iyi mikoro murantunga ndazi kwa majwi anyuragirana ngaha ndabyumva ngaha ubwanje ariko murabe yo bututarabye ukuntu abantu benshi bagerageza kumucira kwiteka nibangahe bavuze ko yari mu makosa yakumije icagezwe cy'Imana muri kiya kimaze cyukoswa yarazi ko yatsindanishirijwe kuko yakumye icagezwe cy'Imana uko niko yatsindanishirijwe kuko yakora ibintu Imana yashaka ko akora baho kuzima kw'Imana kumurika ku munsi buri munsi akuva mu rupfu kwa za nemera no mu bugingo no ku ijambo ry'ico gihe ubu Imana ifise ibintu ikora inkishugwe ritoya nk'uko nabivuze cya gitondo dufungura ibyo mu gitoniyo urubuto ruje mu muco rutangura gukura runywa ku isoko y'Imana ruguma rukura gushika aho rututuza rukaza n'ishugwe hanyuma ishurwe rigashurika God's only provided plan for any age. Rero tubona ko igihe tutanguye na Kristo dukura mu buryo bumwe kuko duhura mu buntu no mu bugombe bw'Imana. Integuro yonyine yateguwe n'Imana akugica ari cyo cyose n'ijambo ryayo umwana wayo yaraje maze agaragaza isezerano ryose ryari ryarasezeranywe kuri gihe ciwe. Abahanuzi bose baje neza na neza ku gihe bari ijambo ry'Imana ku isi bari ijambo. Yesu yavuze ati ma bari Imana Yesu yisa abo bahanuzi Imana umuntu yaje kundaba mu gikorane cyanyuma maze avuga ati urumume teolojia atacha maze nanje navuze nti simvuga ko ndiwe navuze nti ijambo ntiriza kumunya teolojia za kuribo navuze nti teolojia gusitsa kubanya teolojia ariko navuze nti turiko turavuga ikintu kinaka kindi ubu tubona ko mu gihe cyose imagiye Imana yavuga ko ikintu kinaka gojojika ngo umuntu yaraza maze akakigaragaza ngabantu baraza bakakibamwo yari Imana ubwayo ababara abantu kuko kwari ugusuzwa kw'ijambo ryayo rero inzira yonyine yateguwe n'Imana n'integuro yawe uno munsi n'umwana wawe biciye mu ijambo ryayo muri iki gihe ribaho biciye muri mwe mu bugingo bwiwe ribaho ubu dufise amashugwa ahambaye ya teolojia kandi akenshi iyo tukoze ubwo sindabigwanya habe na gatoya ariko murabona igihe ishure rya teolojia Yesu yavuze ati mu wera Yohana kanati igihe kiraje kandi iki aho Imana ni mpemu izosengwa mu mpemu no mukuri ubu abantu bafise mpemu atakuri ariko bafise ukuri atampemu ni nk'uko yaba mfise imodoka niniya twogiye ahantu n'ubwoko bw'imodoka Cadillac kandi zo kadirake zibiri zokozwe cyo kimwe hanyuma tuzisohora hanze maze tuziduza gushika ku matangi hanyuma tuzuzamwo zose igitoroka kandi arakubita kanakubita kuri imwe nuko urabane hanze ukavuga uti intebe imeze neza ivora ni nziza yuzutse iza habo kandi biteye igomwe yo wicara inyuma maze ukaja kuryama kandi yo ikintu woshobora gukora kimwe gusa ariko murabona kimwe muri ibyo byose bivize ibikoresho bimeze neza ariko kimwe muri byo gifite inkomezi murabona ushobora kumenya ibikoresho ariko bisabye inkomezi utanguza ibyo bikoresho zikabituma bikora kandi nibyo bihanze amashengero no muzi twuzuye teoloji yitagiri inkomezi muri byo uko no kuri murabona mu yandi majambo utegerezwa gushira mu igitoro cyanjye igitoro gikwiye nka ikiciza nk'amazi kudashobora kuyatsa kubyivyo n'ukuri ntacyo bitwaye uko twoba twigishwa neza uko twizera neza hamwe n'ibyo twemera kwa ukuri muri bibiliya kandi twizera kwa ukuri bitegerezwa kuba inkomezi zitegerezwa kuba hari akahantu hanaka akugira kwatsi jambo kugira ishobore kugenda bitegerezwa kuba uko udakoze kishengero riguma mu gacerere maze uzocereza imodoka ntikora we uguma mu gacerere ariko ntibitwaye uko uvuga uti ndaritahura ndizera ijambo ryiwe ryose utegerezwa kuba ufise ikintu kinakaco akuryatsa gutuma izo oktani jana zitangura kwaka maze ishengero ry'imana ritere intambwe bitegerezwa gufata inkomezi zambwemo no gukora kw'abantu ugukora kw'abantu ni byiza ariko harabura inkomezi kandi niyumvira ko ari icyo kitagenda neza n'ishengero uno munsi turabura izo nkomezi za mpemi igitumira ijambo rikora maze rikabaho uno munsi Martin Luther yari afise ugukora k'umuntu n'ugu akora kw'imana mu gihe ciwe yo John Wesley yari afise mu gihe ciwe abapentekoti bari babifise mu gihe cyabo bimeze gute mu gihe cy'ubu ni iki ikindi gihe ishengero ryategerezwa kuba ryarashitse ku rugero rukuze ryiteguye gusanganira Kristo imihezagiro yose yarasezeranywe muri bibiliya yigaragaza muri uwo mubiri uhambaye aho yasezeranye guhura n'abantu maze isengwe muri iryo shengero rihambaye irya ariryo ryiwe ariko murabona turarungika abana bacu ku ishuri turiga gusoma kwandika ibiharuro kahise kose akabavugishwa n'ibindi byose ibyo ni byiza ariko ni kugeza turoze ikintu kinaka inyuma y'ibyo yo muvuga muti yemwe narakomye nduru navuze mu ndimi ni byiza nizera ibyo nanjye ariko ibyo si byo ntabye ibyo ndiko ndavuga mu n'ubundi murabona muzo birimbuka muvuga muti Prank ningi motoka ya keri gerageza kwa kamuvuga muti ego ndavyizera ndizera yuko narivyo ariko iyo ibi bigeze kiri yagiye yo oya yo yavuze igitoro gigi yabuze igiyuzu igitoro gikaze mwene data hamwe ni moteri inzitsa yuzuye irida zito domeki ijambo ryose ry'Imana kwisezerano ryayo uko no kuri byo ni ngora ne dufise uno munsi dusa nabageze kumera dushaka kwizera ibikwizera biriya ndavuze ikintu kinaka kubyerekeye ibi yemwe sinziye bibiliya yavuze uko ibyo birahagije nambi Imana yabivuze nk'uko bitegerezwa gukoreshwa nimba ibyo ari by'Imana yavuze ko tuzokora dutegerezwa kubikora mugome gusa ngaho kugeza Imana irungitse hanyuma ubwo nyene muca mutangura kwiruka kugira kandi murabona mutabikoze ibyago bizoba kubita hose kubw'ibyo rero dukeneye iki ni ikintu kinaka dukeneye ikintu kinaka kiturungika rero mwitegereze si uko gusa yinjira biciye muri mpemu yera hamwe no kwiga ijambo ryiwa agaragaza iryo jambo rero nimwibuke abahanu tibizera iryo jambo barakira ijambo ry'Imana hanyuma mpemugera yaje muri bo hanyuma ahindura iryo sezerano hanze ararishitsa yo mana we ninde azocira kwiteka ibyo yavuze ati ninde yonyagiriza icyaha n'ugutizera ibyo Imana yanditse ibyo abahanuzi bavuze byose ndi nyishu ibyo bavuze ko nokoze nabikora yaje nk'umuhanuzi umwana w'umuntu icyo nico neza nuko yategerezwa kuba yariwe kuki inkomezi zari hariya kugaragaza tatatse ibyo bikoresho we yari igikogo umwana ubyiwe hanyuma data we yari inkomezi sijewe nkore ibikogwa data ari muri jewe aranyagiriza gusa inkomezi hanyuma agatuma ibikogwa bibandanya arabishitsa nibyari nigeze mvuga ikintu ni nka kurya Samuel yabwiye abantu igihe kimwe ati nigeze kubabwira ikintu mu izina ry'umwami kitashitse murabona nibyari nababwiye hanyuma nibyari kitashitse yo wewe ibyo watubwiye byose byarashitse ariko hamwe n'ibyo dukeneye umwami uko niko bimeze no muntu abantu bashaka kuguma mu byiyumviro bya atacho bimaze bashaka kwigumira muri tanemere zabo bashaka kugumya ibi hanyuma kuvuga ivyerekeye mu byiyumviro muri kino gihe cyacu ni gute twogira mu byuro mu gihe byose byononeka yuko bimeze bishungururira amatutu n'ibindi byose muri ibyo ubwoko bwose bw'amasabu n'ibindi byose bigezweho bivanze muri ibyo nariko ndabaza ndamanuka mu ibarabara umunsi umwe hanyuma ubwoko bunaka bw'isabu n'igezweho havuga bati nimukeneye kozi ivyombi cyo mukeneye gusa gukura ni Cook team. pizza mungo hanyuma mubikuremo nimwiyumviriye ntindaza kuba umuntu ahambaye mu rusago rwanje ndagiye ndaronse ikarato y'ivyo bintu hanyuma nabyeye umugore wanje nti jindani mukunzi wanje reka note ibi byombo niyumviriye nti mugenzi barya abantu barazi ibyo bavuga barya baba n'abanyabwenge ndamwereka ukuno gushika tahura ibi byo ndiko ndakora kuvyi pizza gusa hanyuma kubikuramo ibyo gusa n'ivyo dukeneye gukora abana bari bari making him ngo mfunguro zo mu gitondo hanyuma nafutsuremo izo sabuni hanyuma ndabyibitsamwe nabikuramo maze ndabyibitsamwe hanyuma ndabikuramo ndagumye aririke ego mugenzi sinigeze ikintu cyose numvise ku mbonesha kure nari moya mugenzi yo yo byukuri ico nico gituma ntizera ikintu cyose cyakozwe n'umuntu ko gishobora guhagarara imana irafise inzira imwe yateguye si metodi batite presbite aho ni Yesu Kristo akuvuka ubuka bushaka kwizera ibyo bibiliya iyo niyo nzira yonyere yateguwe n'Imana kandi nzira yonyere ifise ni muri Yesu Kristo umwana wayo kandi mu mwana wayo yashitse mu izina ryayo izina rya Imana muri Yesu kuko yaje mu izina rya Data kandi rero kugira riba izina ry'Imana kuko yari Imana ubu murabi gihe zino nkomezi z'Imana zigenda genda zigeze mu mwana w'Imana zimugira muzima mpemu ubugingo yinjira muri we rero zikora iki zibicira zibicarika ahantu wo mwijuru ubunyene suko bazoba turubu ubu twamaze kuzuka inkomezi z'ibikorwa byaragiye mu mirimo ngo bitugire bazima kandi twuhabwa ubugingo mu nyonga h'Imana wo mpemu wiwe ari kandi ubu twicaye hamwe ahantu wo mwijuru muri Kristo Yesu muri Kristo Yesu twayicaye muri uwo yante bihambaye twakijijwe umuriro twuzuye twazuye we mu bapfuye turi gice cyayo nimba uri gice cy'umugeni uri kuko umugeni ni gice cy'umugeni murazi rero dusanga yuko ico cya kintu nyene kandi we azokora neza na neza icyateguwe kuri we guhura uno munsi ntazoba arawudikiye habe namba akazuyaza ariko azogenda genda muri mpemu w'Imana ubu turi ko turaraba ngaho ubu tubone ubu mureke ubugihe kimwe aho gikora ukizodukora ko kandi gihe twari twapfuye igihe kimwe muca no kugabitanya ibigabitanya ahubwo we twagizwe bazima ku gijambo ry'igihe ubu mureke twiyumvira ukuntu twogaruka mu bihe bya kera by'umuntu munaka uwagizwe muzima na vivino jambo gusa imbere yuko tugira igikora n'ico gusengera abagwa mureke dufata abahizi bake murabe kamere kawo mureke dufata umuntu ngaya afashe ijambo ryose ry'ima inyuma y'isezerano rya kera yitwaye nuko yagizwe muzima ni jambo cane gushika uyu yarafise igishinga naye yuko yahimbaye Imana nta kintu na kimwe Imana yategetse no kigukora ico yakoze ndibaza ukuntu Enoki benshi baba ngaho uyu muhinga mu yuko namba muzi ko buri jambo ry'Imana nibangahe muri mwebwe abagore mwamoye imishatsi mwoshobora kwiyita ubwanyu umu Enoki murabona murabona kandi muzi yuko Imana ibicira kwiteka nibangahe muri mwebwe abagabo mureka abagore banyu bagakora ibyo mwoshobora kwiyita ubwanyu umu Enoki yo mana we ico ni kintu kimwe gusa ni gute kuri ibyo bihumbu kandi tunige ibyo byose tuvuga tute ndumuki ndukiriya ushobora kuriya uri kiriya ariko ntuburaza ahantu Imana yateguye kandi ntushobora kwinjira hari yakiretse ucitse igice cy'ijambo ryayo kandi mukubi igice cyayo ucika byose ugamburo kira byose murabe dufize ibi ngaha bibiliya yita ijambo ry'Imana kandi nibyo ni ijambo ry'Imana rero tubona ko Enoki yinjiye mu nzira y'Imana yatanze hamwe n'ijambo ryayo kandi yagenze imyaka 500 maze arayihimbara kandi tubonako ibikorwa by'ubwenge bw'umuntu yari ibitunganye muri we kuburyo igihima inkomezi zategerezwa gukorera mu moteri byamukuye gusa ku isi yafashe indege ya mbere tuvuge gutya mwijuru yakorera ku bikorwa by'ubwenge bw'umuntu bw'Imana n'inkomezi byose hamwe ntiyari kuko Imana yamukuye ku isi adapfuye ibyo nibyo neza na neza yakendera mu nzira Imana yateguye ikintu kimwe tukibona kuri Eliya imutwara itwara Eliya hariya yasemereye kuri benji nuko bayeze beri bisiga amarangi kandi bamwe imishatsi n'ibindi ku buryo ari ibyo bakoresha icyo gihe uwo mugabo w'intwari yari yamaze ubuzima bwiwe bwose aracira kwiteka gusa icya hagati muri abo bakore kuko bari bafise umugore Yezebeli hariya wo gutanga karorero gusa nkaho Hollywood nkafise ifise basike bashiki bacu bose bayikurikira hariya kandi uwo Yezebeli aracabaho ushobora kuraba hirya no hino kandi ushobora kubo babona kandi aracari mu nkomezi zihambaye na kazi ubu turabona kuno muntu w'intwari yari umuhanuzi hariya yu yapfumwa kirya kintu nico yaguye mu buryo butunganya mu bugombe bw'Imana igihe abandi bose bavuga ubutumwa bacitse intege yagumye ko neza hariya kandi umunsi umwe yarushe cyane ku buryo Imana yarungitse umukogote hasuvuye mu ijuru n'amafarasi y'umuriro maze amudugana ko yari yuzuye za nkomezi zitanga ubuzima ibyiyumviro gusa n'ijambo ry'Imana mu mutima we yari yuzuye izo nkomezi zitanga ubuzima zamugize muzima nama mpemu w'Imana nibaza ko tubona mu Baroma 11:11 naba havuga namba cyange Abaroma 8:11 ariko mbisanzwe mpemu ye yatuye Yesu mukuye mu bapfuye aba muri mwebwe yatuye Kristo Yesu mukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu pa kuga mpemu wayo aba muri mwebwe izoyigira abazima mbega ijambo kugira abazima risobanura iki iryo jambo ry'ikigiriki risobanura gusubiza kubuzima inyuma y'urupfu haleluya ari hirembo ryo gusenga gusengera muri mpemu no mukuri kobatu ubwenge bw'umuntu n'inkomezi byose hamwe murabona ico nshaka kuvuga ariko besanzwe mpemu yazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri mwe bizozura izogira imibiri yanyu mizima kuko yamaze kuba ubugingo kandi iyo ije mu mubiri yanyu ituma umubiri wanyu wose umwuzura umviriza kubiki ijambo ry'Imana ndabari muri twebwe ubu nambara ikintu kinaka muri twebwe kibabwira kiti yemwe ivyo byari by'iminsi yarenganye muri Mariko 16 usukuri sici yumviro cha Pentecoste cyo amubatizo wa mpemu yeriyo simpemu w'Imana mwe muri mwebwe sindazwe ishinga n'ukuntu wigishijwe neza wewe iyo simpemu w'Imana uvuga uti yemwe mawe n'uwiki dawe akuva imyaka namwe ne data ico ishaka kuvuga cyose ku nshuti zawe nibindi ivyo bitegerezwa kuba byari byiza kuri bari kuri si byawe murabona utegerezwa muri iki giye kwinjira muri Kristo Yesu kubwi igihe cisezerana ijanye niki giye mwitegereze tubona ko ubu bushobozi buhambaye butanga ubuzima bwashitse kuri Enoki bwamuhaye kubaho maze aja imuhira adapfuye bwashitse kuri Eliya bamuha kubaho gushikaho aja imuhira adapfuye tumubona yuko wamusubiriye yari Elisa arico kigereranye hariya cya Kristo n'ishengero Eliseliya abitangaza bini Elisa yawe yakoze ibitangaza umunani yari afite imigabane ibiri ntiyasutswe ku ishengero mu nyuma hariho umuntu yapfuye bawumubiri waciwe bawuterera mu magufa maze asubira kuba muzima uwo mu bushobozi butanga ubuzima bwari mwumva hamwe nawe ntushobora bwa ama buri hari yuronse burya bushobozi bw'Imana butanga ubuzima ubu yuronse ubuzima muri he hejuru hamwe nawe rero mwibuke muri Kristo turi akarako mu marayiwe igufa cyo mu magufa yiwe igihe Imana yajanjagura e Kristo karuvariyo ni kubgawe no kubganze e Kristo yajanjaguye twebwe turi akarako mu marayiwe akagufa ko mu magufa yiwe umubiri wo mu mubiri w'izina ryiwe umugeni wiwe murabona turi muri we turi akarakiwe na magufa yiwe kandi bisa naho Imana yamaze kututura ubushobozi zibutanga ubuzima bwaratuzuye budugira abazima kubyica kandi buduhindura uko turi busa n'uwadushize mu bushobozi bwo kuzukira muri Yesu Kristo naho turi zuka bizodushikana ku gukura kuzuye rero mwibuke twapfiriye mu izina ryacu bwite turahamba maze tuzukira muri we murabona ntitukiriho ku bwacu kundi ahubwo izina ryiwe rihambaye rya Yesu Kristo ariryo bibiri yivuga ngaha mu Banyefeso 1:21 yuko imiryango yombi yo mu ijuru yemwe yiterwa iryo zina ni Imana yashyize izina ryayo ni iryo zina ry'umuryango mu ijuru ni iryo zina ry'umuryango ku isi kandi turi muri Yesu Kristo ku mubatizo kwa mpema atari mu kwa mazi kubwa mpemu kubatizwa mu mubiri umwe uwo Kristo ahantu ho gusengera rero turi hariya turi kwitongo nk'icemezo cy'inyego kidaharirizwa muvuga muti naguziye igice cy'itono ntiraba riraba kwawe gushitsa uronsi icemezo cy'inyego ari kufize icemezo cy'inyego byerekana yuko ikintu cyose cyigeze kuba kiremeye icyo gice cy'itongo cyakuweho hanyuma rero iyo ubaye mu Kristo ukakira Kristo nk'umukiza wawe rero iyi mani rungitse icyo cemezo cy'inyego byerekana yuko atacyo bitwaye icyo so yoba yarakoze cyose nyoko yoba yarakoze cyose icyo uri we wese yoba yarakoze nyoko so nta yoba ashobora kuba bari imborerwa abasambanye ibyo bari bo bose byose cyaha cyoba cyarakuweho ufisi cemezo cy'inyego kidaharirizwa nta kintu na kimwe gishobora kuyikura ko kandi raba ibintu byose biri kuri irya tongo ni rwawe amina kandi yo uri muri Kristo kubwo umubatizo wa mpemu yari ngabire zose z'Imana zari ari izishengera amen ni cemezo cinyego kidaharirizwa wewe ni rwawe birakwegukira biha ubuzima imibiri ya nyipfa yoma nawe iyaba twavyiyumvira reka turaba babizera bo kuri Pentecoste bose bari mu cumba cyo hejuru hariya kandi bose bari bafise ubwoba bari bafise uburenganzira bari bafise ubwoba buno nyene hava mwijuri cemezo barungikiwe nk'umuyaga w'igihuhuza wuzuri nzu barimo babeshejwe bazima nibyo gushika ahubu garariji bwabo bose umwe muri bo yaratinya gushikaho yahakanye ko atari bwabe umufarisayo cyane ko atari bwabe nk'umusatukaye ariko mpe mugera yamanuka hanyuma akamubatiza muri Yesu Kristo yahindutse akara ko mu marayiwe akagufa ko mu magufa yiwe ijambo ryo mu ijambo ryiwe yari kiremwa gishashe ya bayo umubiri mushasho uwo yakitse mutima umubiri wiwe rabi cyo yakoze ico uwo agukorera ico gihe iyo winjiye ntaguta umusohoka hanyuma uvuga uti ndi mu methodiste ndi mu batiste yo ndazi ko notegerejwe kunywa itabi sinotegerejwe kugira ibi sinotegerejwe kwambara ubu bwoko bw'impuzu sinotegerejwe gukora ibi sinotegerejwe gukora kiri abagira bazima gushikaho mushobora kubikora agira mazima mitsimi mibiri ya nyipfa murabe yakize mitsimi mibiri yabo gushikaho badugirijwe hejuru hagira mazimi mibiri yabo kugira abavugisha ururimi batari bwigere bavuga imbere yakize mibiri yabo bavuga ururimi rushasha rwo mu ijuru binjiyemo kubaho kw'Imana habaye bazima kubwo umubatizo wa mwemuriyeri inkome zizabeshwa n'Imana zababaye tije muri ibyo bari ku biganza cyao gusengerwamo rero bari aho bashobora gusenga nta gushese gushengezwa cyane ikindi kintu cyose kizokwiga era gihaba hagarika ariko kuko bari bagizwe bazima byari hangarishashaho niho bari babatijwe muraba umuhizi Stefano yinjiye mu nzira Imana yateguye yagizwe muzima ku bw'inkomezi z'Imana yinjira mu irembo Imana yatanze kandi igihe nyene bashaka kumwica bayo mwicisha amabuye yavuze ati mboni icuru rwugurutse na Yesu Kristo buryo bw'Imana ubwo nibwo bushobotse bubeshaho yabahaye muzi babo bize bazima gushika binjire mu gikiriza ciwe hariyo Filipo uri yari yuzuye ubushobotse bubeshaho turamubona hari y'Isamariya ariko arakoresha igikorane gikiza cyo mu byuru izi nkomezi zihambaza ibica igihe yari muri Kristo ahantu abantu benshi bariko baramwumviriza rero yavuze ati ubuvanga wa Filipo nshaka ko uja mu bugaragwa gigaza hanaho mfise abantu hari yashaka kumuhura ahita kibaza taka ibazo na gatoye yari yuzuye ubwo bushobozi bubeshaho yari muri Kristo yari mu kibanza categuwe n'Imana yashobora kuvugana nawe Imana yari yavuganye nawe nta kibazo cyahabaye uvugute yemwe vuganye nanje kandi birabwira yuko ngiye gukira ariko ntabyo nzubu numva nmeze nabi cyane uyu munsi yo mana wemwe yambariye yuko mfise mpe mugera kandi rimwe na rimwe kekeranya nako Filipo yarazi neza na neza itwi ry'Imana kuko yaje mu nzira yateguwe n'Imana ntiyabajije Imana ati none Mana mfise abantu benshi hano ntegerezwa kuhaguma imbere yo kubikora ntegerezwa kubyemeranya n'umugenduzi mukuru ntegerezwa kuja kuvugana na musenyeri naki na kimwe muri ivyo yarumviye Imana agenda ubwo nyene mu bugaragwa yasanze umuntu w'umwinkoni umunyateoloji w'umuntu yirabura yaramanutse asoma ivyanditswe vyo muri Yesaya hanyuma yavuze ati mbega urata uri byo nikura soma yavuze ati mbega no bitahura tawe ubinsobanuriye Filipo yaduze kumukogote hanyuma atangura kumubwira ivyerekeye umwami yavuze ati ngaya mazi ngikicyo mutakubatizwa yavuze ati namba witeye n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ibyumviro byawe byose n'inkomezi zawe zose bakuye muri uwo mukogote maze aramubatiza Filipo yari yuzuye zibya nkomezi nziza n'ubuzima gushikaho yamukuye mu maso yimwe mwiyumvire mu mubiri wiwe upfa umubiri wiwe w'umuntu awazazaniwe upfanwa maso nirya nkone ndizera ko yari ukuri Imana yari gushobora kumujana handi hano aho yari kumukeneye yaramuza muye uraza urupfu ntirushobora no kukwaka icyo kintu iyo uri muri Kristo ahantu Imana murabe ngaha Mose yari afise yari umuhanuzi ijambo ry'Uhoraho rizago si benshi nibakora bangahe baduze baze mavuge bati dukeneye idini rihambaye ubugerageza kwihaza ikintu kinakacera wenyine Imana yavuze iti ikitandukanye ngiye kuba tiburiri kuzimu n'abadatani n'abandi ntibamugoye yarabandanije gusa kandi igihe Mose yapfamaze agahanga n'abamarayika zijya nkomezi zizana ubuzima zagumye kuriwo kuko inyuma y'imyaka 18 nguyu mu gihugu cisezera avugana yes izo nkomezi zizana ubuzima ziri kuri waho niho hanti Imana honyene ugusengera uvuze uti it would be zigute yari umuhanuzi ijambo ryaza kumuhanuzi kandi yari ijambo ry'Imana ry'igihe ciwe ryagaragaye amen urabona nushobora gupfa wagizwe mutima yo yaba ishengero ryo shoboye kubibona ivyo sivyo ugiye kubariko uri numurwani zagerageza kubikwita rera yemwe uvugutire kanwa ndakugire jewe negamiye kuri iki ntacho bitwaye ico wegamiye utegerezwa kuvuka wabaye mushasha wabatijwe na mpemu yera muri Yesu wagizwe mutima kwijambo ryo si mpemu ya muri we itovuga ame kwijambo ryo se rya bibilia inyuma y'ivyo ni yahakana rimwe irukani yo mpemu si mpemu w'Imana yerekanye ijambo ry'Imana yitondera ijambo ry'Imana suku ryizera gusa ariko irigira rizimigaragaza ijambo ry'Imana ego mugenzi murababera bo mu isezerano rya kera nabo mu buryo buta abo butaraboneka munsi y'ikimazi cya kera bari barindiriye gishasha gikwiye kuza bari bafise agatima n'amakezi imbere y'Imana muri Matayo 27 ba batubwira ko igihe Yesu yazuka amaze agasohoka mu mva n'ivyo twahejeje guhimbaza Pasika haraheza amayinga makeye Bibiliya yavuze ko benshi mu bera bari basinziriye mu mukungugu w'isi baratsutse ku izuka ryiwe kandi baje mu gisagara maze bagaragarira benshi bari iki bari ukugaragara ku ijambo ry'Imana ryasezeranye ahantu honyene duhurira n'Imana ni munsi ya kirya kimazi rero mubi Tesalonike ba mbere ga 4:13 Bibiliya ivuga ko kandi abera bo mu isezerano rya kera bazoboneka hamwe nawe igihe azogarukira bari muri we bagaragajwe ni gute twinjira muri we kugomwa tizo wa mpemu ubushobozi bw'Imana ahantu ushobora guhurira nawe muri Yesu rero Yesu ni nzira y'Imana yateguye ubu ni mwitegereze Yesu yarazi ico yarari yarazi ko yari umwana w'Imana yarazi ko yavutse ku nkumi yarazi ko ijambo ryose ryagaragaje ubwaryo muri we yarabizi neza kugezaho yabwiye abubatsi b'urusengero umunsi umwe ati musambure urusengero maze nzoruhagarika mu mitsi itatu ni mwiyumvira ibyo musambure runo rusengero maze nzoruhagarika mu mitsi kuki ryari ijambo ryiwe ryanditse Dawidi yavuze ati sinzosiga umugororotsi wanje kuzimu sinzosiga umugingo bwiwe kuzimu cyanke sinzoreka umugororotsi wanje ngo abore rero Yesu yarati ko uyo yariwe nta kibazo cyari mu byenge bwiwe kandi yarati ko amasaha 72 umubiri utobora mu masaha 72 nkene azoba ari mutima kandi kubyivyo yavuze ati musambure runo rusengero maze nzoruhagarika mu mitsi itatu kuki ijambo ry'ico gihe ryanditswe kubyiwe ryanditswe kubyiwe kuko we yari kugaragara ku ijambo ry'Imana ryanditswe kubyico gihe yemwe hategerezwa kuba haleluya hategerezwa kuba mwene data hariya ahantu hana ijambo ry'Imana rigaragajwe no muntu kandi ico nico kintu nyene kuko yavuze kubyiye iminsi maze yavuze ibyari gushika muri no minsi yarabitubwiye turazi igihe gishika kandi tubibona bigaragara muri kuri twebwe nuko muri mwishengero ry'Imana inyuma y'ivyo woshoboye kwiyituma metodist umubati cyangwa igenigine ntibitokunda hari kibanza kimwe cyonyene muri Kristo yo uno munsi yo ese ukuntu uno munsi ishaka ku muntu wese yo bibona ubona ingene winjira ubatijwe umugeni n'igice cyo mugabishengero n'igice cy'ijambo ukugaragazwa ubu ni rihe shengero urimwe wo buri mwitini namburi muri ryo ndakubwiye nshimitse kuri muri Laodikia ariko namburi muri Kristo uri cyari mwigishaje kandi uri mu ishengero ry'Imana zizima hamwe no kugaragara ku ibintu nyene yakoze mu minsi yiwe bizogaruka no munsi akora kintu nyene yavuze ko yokoze hanyu iryo ni ishengero ry'ukuri uryo uri jamwo biciye mu mubatizo wa mpemu atari kwiyunga atari ibindi bintu ariko mu mubatizo wa mpemu yera mu mubiri wiwe ni byiza ni nzira yonyene Imana yateguye ngo tuyigenderemwo no mubatizo mu mubiri wiwe ko bwa mpemu wiwe Yesu yavuze mu iri Yohana 14:12 uwizera wese ari muri jewe ntibiyitangaje ko abantu bavuga ngo iminsi y'ibitangaje yarahetse ntibitangaje ko bavuga ibyo bintu unyizera atari uwizera kuri jewe ariko anyizera ibikorwa nkora n'abazobikora kuki n'ubugingo bwiwe n'inkomezi ziwe mu bikorwa byo biri muri we zatsa umuriro zituma bagenda maze bagakora ivyasezerano byo kubokoze n'ukuvuga ubugingo bwanje muri we mbaho kubwo muri mpemu yiwe kugira ngaragaza ijambo ryiwe aribyo ibikorwa biciye mu nkomezi ziwe abahebura 13:8 Yesu kuro yararejo nuno munsi niko ari niko azokwama kugeza ibihe bidashira rero no muri Mariko igice cya 17:30 nuwera Mariko ni mumwumvirize ndarangije ndarangije Yesu yarasezeranye ibi bintu mu minsi ya nyuma yuko uko yarareje uno munsi niko azokwama ibihe byinshi bidashira yasezeranye muri Maraki yuko yogarukanye imibiri ya mitima y'abantu mu minsi ya nyuma yikuyabaze yarabisezeranye yabizikane benshi akuri muri bibiri y'ibintu yaragiye gukora hasigaye igihe gitabisi ntibabe bakimbara ariko mweho muzombona kuko nzoba na namwe gushika umuhero kandi mwitegereze no mu wera ruka 17:30 nk'uko byari mu minsi ya Sodomu muri ati wa Sodoma ni mwitegereze California atari gusa California rero leta zunze ubumwe atari gusa leta zunze ubumwe ari kwisi yose ni mwitegereze ubusazi bw'abakiri batoya yemwe dufize narababwiye ikindi kintu bariko barafata ibiharuro hariya mu mashuri yo muri Arizona homba kandi bice 80% by'abana bishure bafise ingorane mu mutwe mbega abana babo batomera gute ntidushobora kugira urundi runganwe turi kwiherezo Yesu yavuze ko ibi bintu byo bayeho murabe izo mbonesha kure zose n'ibindi bintu bishira ibi bintu bigira ukuri inkuru zitabaho mbaye ndabivuga bitaraba yuko abantu bazocika basazi neza mu buryo bwose nikwizo Isi zomera bibiri yivuga ko ibyo bintu biteye ubwoba kuraba nkuko bavyerekana mu mareresi no munsi amagiyi ebiremwa byabayeho kwera mu isi imyaka ibihumbi myinshi y'amamiliyoni akabera kugwa maze aterekana ikintu kinaka ivyo n'ibintu bitoya turavye ibigiye kuba igihe ikuzimu hazo akugurukwa umurwanizi akagaragara mu bintu by'insigabenge by'abagore canke inzige zifise imyaka imishatsi nk'iy'abagore n'amenyo nkayi ntambwe ye isi zoba yaratse neza mu buryo bwose ntibiraba ariko hasigaye hafi nk'indambo kimwe gusa uhereye ubuyo kubw'icyubahiro cy'imana kubw'ukuza k'umwami yesu kubwa mpemu yera kubw'ukumenya kubw'umukubaho kw'imana nzima yesu yavuze muwera mariko hariya yavuze ati kururya munsi umwana w'umuntu azoyijugwa nimwibuke si umwana w'imana yaje mu mazina atatu umwana w'umana umwana w'umuntu umwana w'imana umwana wa dawidi igihe yari ku isi yaje nk'umwana w'umuntu umuhanuzi umwana w'umuntu umuhanuzi Yehova ubwiwe yita umuhanuzi Yeremiya n'abandi umwana w'umuntu ubona iki Yesu yaje kuko yategerezwa kuza bijanye n'ibyanditswe nk'umwana w'umuntu Mose yavuze ati umwana Imana yanyu izome umwami Imana yanyu azoba hagurukiza uvugishwa n'Imana maze ameze nkanje kandi yategerezwa kuba umuhanuzi umwana w'umuntu ariko inyuma y'urupfu rwiwe uguhambwa no kuzuka ubuhaya bari umwana w'Imana isigabwenge mpemuyera ariko yasezeranye neza imbere y'ukuza ko igihe cy'iherezo isi zo yoba imeze nk'uko yari imeze muri Sodoma igihe umwana umuntu yamanuka mu ishusho y'umuntu batatu muri baba marayika babiri n'Imana ubwayo yari Imana Bibiliya yavuze ko yariwe ubu yamanutse kandi yagaragaye ubwiwe hariya mu guhindukiza umugongo wiwe ku ihema aho Sara yari ari kandi yabwiye Aburahamu ati Sara yari kwa ariyumvira mu ihema ubu Yesu ubwiwe yavuze ati ku munsi igihe umwana w'umuntu azohishurirwa mu yandi majambo umwana w'umuntu ibango ry'igikorwa cya Yesu ubwiwe ishengero rizoca rimwe zoka riciye mu gutsindanishirizwa kuri rute riciye mu kwezwa muri Wesereye riciye mu mubatizo wa mpemuye na mumba Pentecoste kandi ribandanye neza mu gutungana k'umwana w'umuntu ivyo ni igihe umugabo n'umugore bazoba umuntu umwe Imana izogaragara cyane mu mugandi wayo ishengero ryayo gushikaho bombi bazoba co kimwe bari umwe ubu murabonaho turi ntimugume kuri iyo migenzo na zanemera byari byiza mu gihe cyabyari kubu ishugwe rya rejeje n'igihe cy'urubuti byo nibyo Yesu yasezeranye ibibintu ubu ni iyo tubonye Imana ishikije isezerano ryayo imbere yacu kandi tubona kwiri muri twebwe kandi mpemu wayiba muri mwebwe iyo niyo nzira yonyine yo gusenga ahantu honyine ho gusengere inzira y'ukuri yonyine ushobora gusengeramo kuko nta rubanza kuba ari muri Kristo Yesu Imana yatanze isezerano Yesu yavuze ati ibintu nkora namwe muzobikora kandi ibyo nkora ibi ibyo yakora mu gihe cyanyu umukuntu byaje muri iki gihe atari umuco cyangwa umurango ha nk'igihe cy'umwitaho yavuga ati igihe cy'akagoroba hazoba umuco izuba riserukira mu buseruko maze rikarengera mu burengero iryo zuba ryenyine riserukira mu buseruko rikarengera mu burengero iterambere ryagendanye naryo ryagendeye hejuru y'imwe bumbe y'amazi itatu amashusho atatu y'umubatizo yo ego kuva muri Aziya gushika Iburaya kuva Iburaya gushika mu Bwongereza hanyuma kuva mu Bwongereza gushika muri Leta Zunze Ubumwe kandi ubu ngaho tugeze ubugira kandi turi ngaho y'umuhinga ku nkombe y'uburengero hari yahuru zitiro rw'icyayi nkomezi zose z'umwita zigwiriye ngaho amareresi n'iy'imikino iyo mu mbonesha kuri abagabo basoma abagore hari ya kandi biroga ibyiyumviro by'inkomo mwari muzi ko umugabo wese asoma umugore ategerezwa kumurongora ni nk'uguhuza ibitsina by'ukuri niko biregwa mugenzi n'iki ingingo y'umugabo mu munwa w'umugabo n'ingingo y'umugore igihe ingingo y'umugabo n'iy'umugore bihuye nuguhuza ibitsina raba Hollywood raba abakobwa batoya bari ngaho mu mashamba tunganije n'abahungu bihindukiza hirya no hino abo bakobwa n'ibintu nk'ibyo mbere bakaririmba muri korale nabo ba Elvis Presley no kubandanya abo bafisi uno munsi n'ibitera soni ku izina rya Amerika akuba sokuru barwaniye bakanasesa amaraso no gupfa ariko igihe kirashitsaho buri bwami butegerezwa kuvaho kuko urumbu ari ubwami bw'Imana bwashyizwe mu mutima w'umuntu n'umubatizo wa mpemu yera n'inyonga za Yesu Kristo kandi Kristo azoza mu mugeni wiwe kandi azoshyiraho ubwami nga hato kwigera bugani banuka bw'imwinjire gute muri buno bw'ingami mu buvu bwira mu bumemya gute wewe gusa ushobora gute kuba mu bwami hanyuma ntiwumvikane n'umwami muri tire murabona mutegerezwa kuba kandi umwami ni jambo bw'ambere na mbere jambo yaryo kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi jambo yihaye umubiri abana natwe wawundiye cyuno munsi nibihe bidashira bamenye gute ko we yari umwana w'umuntu yari hari yahirya mu bantu hanyuma kamenye ico bariko bariyumva turazi uko ari ukuri ni wa wundi uno munsi turavyizera mbega biri yatanze karata izi arizo zose zo gusengerwa icyo ni kimwe nibagiye kubaza yatanze amakarata y'abasengi y'amasengesho yatanze amakarata yo gusengerwa ko ni vyiza ndababwira namba mufise kwizera guhagije ndafise kwizera kwizera yuko Imana ko yo kandi isezerano ishobora kwemeza ubwayo kuba ari Imana yimye ngahanye nebida bita satyo wundi muntu kuza kuri ino urutare niyumva ugufata ico cemezo kubyisezerano ry'Imana Imana tema murabe ngaho ureke ndabereke ikintu kinakazi no nkomeze zitanga ubugingo tugira tuze menyereze mureke ndabereke nibangahe bizera yuko izo nkomeze zitanga bugingo ero hari ikiheki ikibazo murambitse kamaboko yanyu akubarwa yigihe barya bigishwa baronse inkomezi zingana zinga utazitanga ubugingo kuri bo ku munsi wa Pentecost bakoze ikibayinge bagiye hanze hanyuma barambika ibiganza kubarwa hanyuma barakira Yesu yavuze muri Mariko tumira ati tizobandanya gushika ku muhero w'isi gihe cy'intumwa kingana gute mugende hose ku isi mwigisho ubutumwa bwizi caremwe cyose bino bimenyetso bizoboneka kubizera ni banambika ibiganza byabo kubagwaye bazokiri Joni zonkomezi zitanga ubugingo nkuko zari kuma gufa ya Eliya ama gufa ya Eliya kandi zankomezi zitanga ubugingo ziri kubera zarabazuye nimba zankomezi zitanga ubugingo ziri muri mwe murambika ibiganza byanyu kubagwa bazokira nabonye nga nabonye kungu wereka kuta hura ibiri mu mitima ubugusa kurambika ababoko yanje akubarwaye narabonye igihe Imani bintu ntigeze sinashikirigi icyagatatu cy'abantu kundi kuno kuno ndaronka benshi kuruta abo nigeze kuronka kandi naronse inyishu nziza gusa akubukwishira mu biganza by'Imana no kuvuga nti mwami Imana warabisezeranye n'isezerano ryawe si ryanje nabi wawe kandi wewe wasezeranye ko wobikoze kandi narakubonye ubikora kandi nizera yuko ugiye kubikora kuko nababatije mu wabatije narabatijwe mu mubiri wawe kandi mwemwe wawe ari ngaha kugaragaza yuko ari kuri amen ico nico kibanza cyo gusengerwamo rero mwinjiraho hanti ibintu byose birashoboka rero mwinjire mu kibanza cyari cyo ibyo bituma nivyo mugamije skuvyo mwakoze ni neza na neza mu bugombe bw'Imana kandi gihe murambika ibiganza byanyu ngaho ku no kuvyizera biraza kuba muravyizera ndizera imbere y'uko ikarata imwe yo gusengerwa ihamagagwa cyangwa ikindi kintu cyose y'uko Imana mushobora byose ishobora kubwira icyo mufise nico mutegerezwa gukora nico muta ategerezwa gukora ico no gutanguza nivyo ndavi yuko ari ukuri ariko neza na neza icy'Imana yategeretse gukora muravyizeye nibangahe bo kwizera nimba Imana yo bikora nama nta muntu yicaye ngaha imbere yanje nzi uwo nshobora kwiyumvira cyangwa ubona umuntu wari we wese nzi byo kuri nibangahe bazi ngatura abashitsi twese mutuzi ibiganza bazi yuko ntazi ikintu na kimwe kuri bo mutuzi ibiganza byanyu hose mu bantu bazi yuko haruguru ubu birashoboka abandi bantu gusa sinabizi ntibadugije ibigayi bigusa ibiganza ariko ndandarande sindabiye uko biri kose nizera ko ndabona Richard Brer yicaye nga nizera ko ari ukuri ndashobora hano hae ntihabona amatara ameze ubu simbona ariko murabe ngaha ariko ndagerageza kubabwira yuko igihe zijya nkomeze zigwize nsinze muri mwebwe ni Yesu Kristo igihe Yesu yambika ibiganza byiwe ko bagwaye barakira igihe Yesu yari afise inkomezi zigizwe nzima zo kumugira muzima yashobora kuraba hanze maze akavuga ivyiyumviro byari kubana babagira ivyo baba bariko baragara iyumvira ivyo bakoze bari nyuma mu bwongo wiwe yababwira cyo kimwe niko kimwe yumvira mu mitima yanyu wa mugore yakoze ku mwambaro wiwe yavuze ati nindi yankoze ko yaraguse yare yakucamaso matara mubona kandi yamubwiye ati numvise inkomezi zamvuyemo uwizera kwawe kuragukijirwa uwo ni Yesu Kristo ivyo byemeza ko ishengero riri nico inkomezi zazo nyazo zagizwe nzima timana kumuntu mbega muri zera ivyo atunamika imitwe yacu akanya gato imana mukunzi yatwagize intambara na satani uyu muhinga akuraye miporo turazi ko abo bantu nkumbure batatawiye igice cyavya majwi anyuragirana mu nyubako gato ariko ndasaba ko mana ko mwe mugeraja agufata ibyitegerejwe akuba mwami agutuma abantu babona ko tutari umugwi w'abantu bapfuye wikwega n'ivyi ezigiro bitizewe ewe mana turi bitse bazima twagizwe bazima n'ubushobozi bwo kuzuka kwa Yesu Kristo aho aba muri twebwe turavyizeye mwami ntidusaba amashimwe yacu bwite nko mu misozi wo gukayangana aho twese umwe wese muri twebwe yaserukiwe hariya haye Mose umwe yapfamaza agatu kubugira kandi hariya Eliya abera bayagizwe bazima bazo zamugwa mu gihe cya nyuma yoba barabonye rero igihe baraba inyuma babonye Yesu wenyine turazi mwami ntidushaka kw'abantu batubona ntituri ngakubwibyo ntumbero bibe kure yacu mwego mwami binezereza imitima yacu igihe tubona Yesu ashizwe hejuru muri twebwe igihe tumubona ari mu bwiza igihe tubona ijambo ryiwe nawe ijambo n'igihe tubona ko dushobora kubisoma ngaha muri Bibiliya aho yasezeranye ko iyo bikoze rero tumubona akora neza na neza muri twebwe we mana ukuntu bituma twumva duciye bugufi ko tuzi ko ukuba ngaha kwawe kuzima ntitwifatanye n'icyo ari cyo cyose ntiturwanira icyo ari cyo cyose twizera gusa mwami ubugingo budashira kandi wadushyize ku ikimenyetso hariya mu mubatizo wa mpemugera kandi wagize mutima umubiri wacu wagize muzima mpemwe wagize bazima hanyuma twabonye ukwerekwa n'ubuvugishwa no kuvuga mu ndimi twabonye ibimenyetso n'ibitangaza bikoreka yemwe n'imana nzima turi muri urya mubiri igihe mwiza ari ubusazi kubaho nariko kuri twebwe twizera n'ubushobozi bw'imana ku bugingo budashira turagukengura kuri ibyo data ubu tubimenyekana uno munsi mwami y'ukuri imana y'uko utigeze uhinduka ibyiyumviro byawe ku ijambo ry'iyi wigeze kuvuga kandi uri wa wundi cyo n'umuntu n'ibihe bidashira kandi emwe kandi inzira yonye n'imana yateguye umuntu umwe wenye n'imana yigeze gushira mu izina rya yari umwana wayo bwite yatwaye izina ry'iyi Yesu imana Yehova umukiza Emmanuel urukirwa uruhongore rw'intama uwamye hariho kandi agira zigicitse cy'umunago vyombi igishitse cy'umunago wa Dawidi nyenye yo mu gatoro turije ubwo jyahabazare ewe mana ukuntu wari gitangaza ntibitangaje ko Yesaya yavuze ati umujena mu mukama w'amahoro imana y'ubushobozi data wa twese haraho yo nta wundi atari dufise atari wewe mwamuri data uri imana muri vyose turi vyose twoshobora kwigera tuba nta kindi na kimwe tubona atari Yesu wabizera data nshobora kuba navutse uko utari kuyu muhinga ariko dufatiye no inumva mu mutima wanje kandi inumve mukunzi imana kandi bivukwe uno munsi ko Yesu yashizwe hejuru ngaha nyene muri uru rusengero bikore data kuko tubigusabye mwitse naryo kandi mugiye ndindiriye nciye bugufi hamwe n'iri koraniro akubona ugendera muri mpemu wawe ubu nshaka ko munkore iki kintu nshaka kubabaza ikibazo kimwe ku mugaragaro nshaka ko munyishura nkaho koba ari bwa nyuma mwogiye kuyishura umuntu uwo ari we wese mu buzima bwanyu mbega muri zera yuko ari ukuri muri zera yuko atashengero cyangwa idini ryoshobora kwemerwa mu nyonga hanyuma ibyo murabyizera nta na kimwe abavukiye muri Yesu Kristo bafite izina ryiwe nibyo mufite izina ryiwe iyo muvukiye hariya si kubwama aziye umubatizo naho mwashobora kubatizwa mu izina ryiwe ariko ntimufate izina ryiwe mufate izina ryiwe kubwo akuvuka si kubwamazi murabona mubatizwa mu izina rya Yesu ariko mugenzi mugufatanya ariko mubatizwe na mpemugera muri Yesu Kristo kubw'ibyo murashobora kubatizwa inshuro ijana uko mushaka kose mu bundi buryo atacho bwoyohindura ariko iyo umaze kubatizwa na mpemugera mu mubiri wa Kristo uciko umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana kandi ijambo ryose ni ukuri kandi rero icyo nicyo yabakoreye nk'uko navuze wa munsi igihe imana yagenda igakubita izuba ku isi hose yari izi yuko ibi biti by'ibigazi ibintu byose byari munsi y'iyo byari igice cy'iyo gihe nari niko na namwe niko mwari kandi igihe yatsura umwana w'imana mu gitondo cya Pasika mati karungi kamwemuyera kwari ukugira ngo ihubuzima nabwo rurya rubuto rw'ubugingo budashira urwo yamenyekera imbere y'uko isi baho yoba rwabaye ngaha yari izi yuko iyi mikoro yokoze nk'uko uyu mugoroba yari izi yuko wo kwifasha uko wo kwiva indyo ntigira itanguriro n'iherezo ntushobora kwiyumvira n'ubwenge bwawe utegerezwa gusa kubyakira rikore kamvuge iki kintu kimwe iyo mana nyene ihagaze ngaho uyu muhingamo mu bantu bayo waba uri mu methodist party pentecote icyo bashobora kuburi cyose ntiwigere ntiwigire iti niri naka kuko ntibashobora kubidini rigitswe n'inyigisho zitandukanye nyinshi rigitswe n'umuntu utegerezwa kuba umuntu akugitikiwe ku mana utegerezwa kuba umuntu kugiti cawe imana ikora na nawe kimishengero ryawe uri kubaho ubuzima bw'ubu gorotse mu ishengero ryawe cyangwa ikoraniro aho usengera wotegerezwe kubaho bwa butima wotegerezwe kuba hariko murabona bashiraho zanemera n'ibindi ku buryo udashobora no kwinjira mu muryango wabo utavyizera rero ni gute imana ishobora kwigera yinjira hariya mugiye ijambo ryayo rigaragazwa budasiba ni guteriteri yamenye ivyerekaye umubatizo na no kugarukanwa kwa nkwemugiye yarabayeho muri ijya minsi iterwa nticari bwakure nkuko na wesereyi ntavyo yamenye kandi n'abamethodiste nabo ntibari ibiriko biraba uyu munsi nico kimwe bikurikira neza kure yanyu n'ivyo niko byabaye mu bihe byose kandi bizokwamuko kandi nshobora kwemeza akubwa bibiri y'ikini gihe kingana mwibuke inyuma y'uwo muvyuruhambaye ntigeze habaho irindi dini rya nekanye kuva mu Pentecote ntirishobora biva mu gishishwa bikaja mu ngano kandi nta kindi kiriho atari ubutete nico gituma imyaka y'icumi n'itanu mu bisanga imyaka icumi heze haba bafisi dini rivuye muri mu vyuro wose baza umuhinga wese wakahize ariko nta dini nyuma y'ibi bagerageje kwa kubyura imvura y'urushana ariko murabona ibyayishikiye ntibishoboka n'ingano ego mugenza nta bikorezi bigirigiriwe n'urutete rw'ukuri Kristari hagati y'abantu biwe uravyizera reka ndangu tutangurire hano sinshobora guhagarara hano abahariya kuko muri benshi rwose bangahe bizeye ko ndi umukristo wayo itseri imana ni bangahe kuri uru ruhande bizeye icyo kintu nyine bavuge bati ndavyizeye n'umutima wanjye wose ese ubwami bw'imana yo turonza ngo mushobore kubona ubwo bushobozi butangubuze n'ikintu kinaka ikimenyetso simusiga kivyereke ego umuntu munaka ashobora kuvuga ati yo iki nakiriya kirya ariko reka bikore ubu sinshobora na gato jewe menye icyo ari cyo cyose kibyerekeye murabitsi ibyo sinzi kiretse umuntu umwe ndashobora kuraba kandi ni revera brere yicaye hari yavuye kure murasirazuba ndize Arkansas cyangwa hano hanaka kure hariya ni umwe wenyine mu ikoraniro nabonye anzi kandi Imana irazi ko uko ari ukuri ku by'ivyo hategerezwa kuba hari ikintu kinaka birashoboka ko mbonari ari ku ruhande uyu mufasoni mutoya yicaye ku merari afise ingorane yo mu buryo bwa mwema ariko arasenguritseye ko Imana ikugumiriza iyo ngorane mu buryo bwa mwema kandi ibikore neza n'ivyiza urashobora kubironka Shiri kiganza chawe kuru ya mufasoni wundi yichaje iruhande yawe kuko afisi ngurana tumushishi tariko arasengera nawe ego niko vyo mushikanje duze kiganza vyawe ali sinda muzi sinigeze ndakubona mu buzima bwanje abakobwa babiri birabura reka ndero nibiki ivyo sivyo neza na neza yavutse ko yakoze gusa neza na neza hariho hari umugore yicaye araba neza hepfo hano yicaye ndaba afisi ndwara y'umutima urizera ku Imana iza kukiza iyo ndwara y'umutima wari wicaye usenga ndi futa ko gushika hariya mbega nivyo duzi kiganza cawe nkuko ari ukuri ni gute namenye ko bariko uvuga mu isengesho ryawe murabona wizere gusa ivyo nivyo utegerezwa gukora n'ibizere hari hayo chimugore icyayi hari aneza atopa byukura dakize akize kanseri urizera ku Imana izokiza kanseri ko uravyizera wewe umeze nk'ubushira ukuboko bukebuke hejuru urizera ko Imana ishobora kumbwira uri we mufaso ni gumu nambi byari byo zunga kizo kuboko kwa nkuko murabona ni byiza kandi muhira Yesu garagukije nambi ushobora kubyizera ibintu byose birashoboka bira baba cyo mukore yicaye hari yambaye inkofero yirabura nadaba fise kanseri urizera ko Imana izoguka kiza urakizana n'umutima wawe wose ndiko ndabwira umupfasoni mirego abyizera sinzi uwo mugore sinigeze ndamubona ubuzima bwanje bwose kandi Imana mwijuri irazi ko ari ukuri amen nambu ushobora kwizera hari umugore w'umwirabure yicaye neza hano ku mpera yunamitse umutwe wiwe hasi ariko ariga ariko yiga kubyerekeye umutwe we akunda umuntu wiwe akunda umuntu umwe ariko arasengera yaje by'ukuri gusenga akubwira abamusengere ntari hano n'umugabo wawe uko n'ukuri we ntari hano uri ari muhira baramubuze sivyo uko n'ukuri yari ababajwe n'ivyiyumviro n'ikivyimba cyo mwizuru n'ibindi uko n'ukuri sivyo agiye kumirwa neza ukwizera kwawe akwari gukomeye kuri iyo urizera kwawe ivyo ari kuri amen ntimubona ko Yesu Kristo ari uko yareje ariko ari n'uno munsi gushika ibihe bidashira ntimubatsa abantu yagiye neza na neza iruhande rw'abumvira kwakiriza mbega urizera ko ari hano mbega rumva kuriya nkomeze zitanga ubugingo muri wewe yewe iyo niyo mani ukiza bagenzi uravyizera ubu mbega murankorera ikintu kimwe kuko nibangahe ngaha bagwaye mutariki ibiganza byanyu ubu isaha 11 zigira zigere nimurambikane ku ibiganza hanyuma mureke gusa ntiyagira ijambo mvuga murambikane ku ibiganza gusa nshaka mukora ikintu kimwe mbega umugabo yicaye hari inyuma afise ikivyimba mu mugongo wiwe mbega urizera ku imana kuri icyo kivyimba mu mugongo wawe mugenzi urizera ku imana gukiza umusore ariko arandaba kandi yiyumvira ko bamugira bamusimbe duze ukuboko kwawe mugenzi ni byiza urizera n'umutima we imana iragukura irakigukura ko haleluya ndagusabye iri koraniro ryose mu izina rya Yesu Kristo hamwe mwo bishobora hamwe agatima nama kanyu ntimwemerega twagwe no kutizera ntimukareke hagire amadidane mbega ntimushobora kubona umwana w'umuntu umwana w'umuntu mu ishusho y'ubutumwa bw'umuhanuzi agaruka kandi mu ishengero ryiwe mu buvugisho agaragaza Yesu Kristo wa wundi juna munsi n'ibihe byose ntiyari bwigere bikorwa mu bindi bihe kugeza ubu murabona icyo ni icyemezo cyawe ishengero ni iki muri kinjiramo gute gihe muri muriryo ikintu cyose cyose Yesu Kristo yari muba ico kugeza aho mucika abahungu n'abakobwa b'Imana acika wewe kugira ngo ushobore gucika ikintu kiri ngaho kuno mugira ubwoba bwo kubikoresha cyangwa se ntimukorane ijambo ryayo rero ivyo ndi nta byiza bikora kandi sindagwishinga n'ivyo mukora nimba mutaza mubwuzure muri iryo jambo ntirizokora ninde yo nyagirize ikintu yasezeranye muri iki gihe kita kurete rero ntimuherere kama dini yanyu kuko atacho vyomara haleluya ndumva ndazi yuko ari ngaha ndazi ntakekeranya yuko ari ngaha ndazi yuko ubu hari ubushobozi butanga ubuzima bukwiye mu ishengero bwo gusiza umuntu wese yicenga murashobora kubyizera rero murashobora kubyizera muri zera ugusengera abagwaye muri zera yuko Yesu yavuze bazurambika ibiganza ku bagwaye bakire ni byiza mushire ibiganza uko umwe ku wundi ntimu isengero bwanyu musengero wundi abegereye kuko ariko arabasengera ubwo gitwitonze kandi twubashe mwami ngene ndagushima ko nshobora guhagarara ngaha imbere kandi ndigisha ijambo rinyuranye rwose n'ibyo abantu biyumvira uyu munsi ku buryo bwo byita ubuyobe bwo byita ubupfumu bwo byita impemu mbi kuko babikoze igihe beretse buri ariko kuko neza hagati y'iryo koraniro niniya muri uyu muhinga uhindukira neza ukemeza ko ukerekana neza na neza ibyigishijwe yuko ari ukuri emana abana abantu bawe umwansi yagerageje konona ibituza amajwi yagerageza konona ibyiyumviro by'abantu yagerageza kubagumya ntibakore ibi ariko ndizera bazobiriyo bironka uko biri kose mwana ndabasabye bakubironka ndabasabiye kubyakira biduhe mwana bano bizera n'inkomezi zitanga ubugingo yuko ibi namba bato batazobaho gushika babone ukuza kwawe izo nkomezi zitanga ubugingo zizobuzura mu minsi y'iherezo biduhe gusa ubu kugira ngo za nkomezi zitanga ubugingo tije gutuma kwizera kwabo kuba kutima mwami kuco bariko barakora hari uwizera yarambitse ibiganza ku wizera umubiri ku mubiri inkomezi ku nkomezi kandi ni inkomezi z'Imana kubwa umwana w'Imana cyangwa umukobwa w'Imana kubwa umwana w'Imana yewe Imana Satani arekure abo bantu bakizwe uno muhinga mu kubwa inkomezi zizura zitanga ubugingo bwo kubaho kwagaragajwe Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo bibuko ibiganza byanyu ku bantu bifise inkomezi zitanga ubugingo muri bo namba wagizwe muzima mwaje ku bugingo mbega inkomezi z'Imana zagaragaye mbega uri muri rya shengero ishengero ryashyizweho n'Imana muri iryo gute muzi gute ako mwahawe ubugingo muri iryo ibyiyumviro byanyu byose ukuba kwanyu kose ni Kristo ubu kandi Kristo hagati yiyerekano bwiwe yuko ari muzima yemeza yuko we ari ngaha mu minsi ya Sodomu hamwe n'ibitangaza by'aba bantu yuko ubugingo bwabo bwahindiwe kuva akumu bagerera mu mabarabara kuva mu mbore kwabaja mu basambanye mu mabarabara bacikabera b'Imana bo kuri bagizwe batima ibiganza byabo bitumberejwe bari mu ishengero kumwe ubatizo wa mpemu yera zankome zinyere zari ku magufa ya Eliya zankome zinyere ziri ku bitugu byanyu mu minwe yanyu ku miku nwe yanyu zankome zinyere zigira abazima hamwe nawe ahagaze ngaha agaragara yuko ari wa muzima tuzi yazutse mu bapfuye kwerekana ubwiwe yuko ari muzima ngaha ubu akora bya bintu nyene yakoze yerekana yuko ari ukuri amen murashobora kumizeru murashobora kwizera yuko ivyo biganza byarambitswe kuri mwebwe ari biganza by'Imana murashobora kwizera iyo mpemirikira tugira abazimu idukoresha nk'abasazi kwisi urizera yuko ari inkomezi ziwe zitanga ubugingo murizera ko muri mwishengero ryiwe rero namba murimwo kandi mwizera yuko ivyo biganza byabarambitswe ko kuri mwebwe ari biganza byera byategetswe n'Imana rero ndabategetse mu izina rya Yesu Kristo uhagarara kumaguru yanyu no kwemera gukira kwanyu uwo wese yararwaye yoye Kristo uratahura ibyabaye muratahura hanze muri rya barabara riri hariya hari imiliyoni y'abantu hariho baratambuka muri ayo mabarabara uno munsi batari ikintu mwisi ariko abo barandurwa n'ibisatu ubonya nganda muratahura yuko aba bantu arabapfiriye mu byaha by'ibi n'ibigabitanyo n'ubugingo bwirabura hose mu mashengero bumviriza inyigisho nkenge cyane ikintu kibategeka kwitondera ikintu kinaka hanyuma ivyo bakavyita idini murabona muratahura yuko mwuzuwe kuva mu mwazuwe kuva mu rupfu hanyuma mukajanwa mu bugingo kandi mukabatizwa mu mubiri w'Imana nzima yasubije ubuzima mu mibiri yanyu ahari kuvuga mu ndimi no kuzisobanura kubona Yesu Kristo agaragara hagati muri mwebwe emwe ingwara ntiyo hagarara mu mugwi nkuwo mure kukwizera kwanyu kuje kuriwe mu mwizere muvuge mutumwami Imana ndizera n'umutima wanje wose hanyuma murakira Arabanya byahangaha bashaka kuza muri uno mubiri muduze ibiganza byanyu hanyuma muvuge muti sindigera ndawinjiramo sindigera nuzuzwa na mwe muyera ariko mwene data praname byo kuri ndamushaka uno muhinga muransengera muduze ibiganza byanyu ntimugire isoni mugire munyonga ziwe murabe gusibiganza murabe ibiganza ubu abo bose bashaka umubatizo wa mpemu yera muduze ibiganza byanyaho muri hose abamushaka ubu mwebwe mufise mpemu yera muhagaze hafi yabo murambikane kibiganza byanyu vyejejwe vyashikaniwe Imana namba mpemu yera urya yuzuye Yesu amukura mu bapfuye ari muri mwebwe akira imibiri yanyu mizima bakura murupfa bajana mu bugingo biza n'umubatizo umubiri wose kubaha mpemu ubu ni muze tunamika imitwe yacu hanyuma umwe wese asengere abo bantu bashaka umubatizo wa mpemu yera kandi ndizera yuko Imana ija kuzura umwe wese muri mwebwe ubunyene na mpemu yera kuki turindira bagenzi kuki turindira bagenzi murarindira cyane muri iyi minsi iki nico gihe ntimurindire igihe kirekire muri aha nyene murusengeraho mwamaze ijoro ryose musenga mana mukundwa nasabye ngo we uje kurungika mpemu yera ubugira kandi nk'umuyaga ukomeye uhuhuta wuzuze inzu yose inyuma yuko kugaragara gutunganye ngaho no muhingamo kukuri muzima hamwe n'abantu mu izina rya Yesu Kristo amen